mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo amazina y'amarogotano bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya kane kwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data Neville.
Ni ibintangaje.
Sinari kuba ndi ngaho uno munsi.
Ariko iri joro ni joro ryo gusangira
kandi niyumviriye ko
muza guhagenzura gatoya mu gitondo. Rero nahamagaye mwene data Neville hanyuma yavuze ati yewe ubu namba uri kuraza kimwe kuko utubwira icyo tubwira akanya gatoya gusa.
Kandi niyumviriye yemwe nambaje kandi byari bishoboka sinzoba ndiko ndavuga ubutumwa ariko nongera ishengero akanya gatoya ku bintu byo murazi niyumviriye yuko byokomeza ishengero.
Twagarutse nyine tuvuye mu rugendo rwacu rw'uruhigi ariko
mu gatasi twe na bene data ngaha kandi twagize ibihe byiza turakenguruka cyane turahimbawe kandi twarafashe igikoko twari ko turahiga kandi jewe n'umwungere wacu turazi yuko inyama z'ibikoko byo mu ishyamba ziryoshye cyane rwose. Rero twarafashe inyemera nziza nafashe idubu imwe n'inyemera zibiri hanyuma duca turagaruka.
We come back and this is supposed to be the time that I'm going to speak on those seven last seals.
Ariko ntibari bateguye urusengero kandi hariho ikintu kinaka cyabiteye inzitizi nuko niyumvira yuko igisagara kiriko kiratubangamira kuko tudafize ikibanza kibereye cyo guhagarikamwo imodoka bijanye n'igitigiri cy'abantu isengero rizokwakira. Turashaka guhagarika urusengero rushasha ngaha kandi twamaze kuronga igice kinini cy'amahera ategekanirijwe icyo gikorwa kandi kugira ngo twubake urusengero rwagutse rusumba ku gihe twagira ibikorane ngaha yemwe muradutahura ibyo ari byo n'ikintu giteye agahinda abantu baba bahagaze ku mpome hanze mu mvura kandi n'ibibi gusa kandi n'abanegura bava mu bagenzi banje bavuga bati mwene data Branham bisa naho boba umuganga umwe mu bagenzi banje yavuze ati umengo woshobora kuronka abantu kanaka yavuze ndababara mu gihe barengana. Umubanyi wanje w'umuforomakazi yavuze ati yemwe narahaciye igitondo kimwe isaha icumi n'imwe wari kuburi hariya kandi yavuze ati abantu bari bakoraniye iruhande yarujya rusengero hariya isaha icumi n'imwe mu gitondo wari ukwiye kuba hariya isaha zitatu n'igice kandi murabona ibituma bingora kandi dushaka urusengero rufise icumba kinaka akandi aho abantu bose bashobora kwicara kandi twiyumvira ko turiko turaba mu gihe vya mu bihe vya nyuma ndavyizeye ko hariya twotegerejwe kuba turiko turigisha ishengero kuri ibi bintu biriko birafata ishusho. Ibi bintu vyavugishijwe bimwe muri ivyo haraheze imyaka ibihumbi kandi haraheze n'imiburiburi imyaka mirongo ibiri n'itanu gushika kuri mirongo itatu muri iri shengero hariho ibintu byavugishijwe kandi byotegerejwe gushika kandi ubu turabifise biriko birashika nyene. Rero twotegerejwe kuba turiko tuributsa ivyo bintu ariko nta kibanza kibereye dufise. Rero muri iki gitondo ejo nahamagaye abantu n'ibindi kandi ndafise abantu benshi bo guhagamagara uyu muhingamo n'ibindi kandi rero nari mfise abantu banaka bashaka kwinjira. Umusore w'igikundiro yafashwe n'indwara ivuye ku ruhagarara mwene data w'umukozi w'imana ku rubuga kandi benshi bameze kurya na mwene data ava muri Norvege kandi twagize ibiganiro bikeye kare mu cyumba cy'inyuma. Rero navutse ndiyemwe ubu tugiye gusohoka gusa kandi mwene data Neville yavuze ati yemwe twotegerejwe gusohoka maze tukavuga amajambo makeye yo gukomeza ishengero gatoya ubwa. Ikintu cya mbere mu bintu nshaka kuvuga nanditse ibintu bimwe ngaha ku rupapuro iby'igihe naza ishengero nashaka kuvuga ikintu kimwe nanditse ngaha cyaraba urupfu rwa mwene data mwiza Tayiroro mu gihe tutariho. Mwene data Tayiroro yaza iri shengero imyaka n'imyaka twese twari tumuzi ndabizi neza ariko namba hoba hariho abashyitsi bamwe ngaha yari urya mutama w'igiciro w'umushinga ntawe iminsi yose yararonka intebe yo kwicarako. Mwene data Tayiroro mu minsi iheze rero namubonye gushika aho nzosubira kumubona uri umusore yari ahagaze hariya ku rugi haraciye nk'iminsi y'iyingi itatu cyangwa ine yavuze ati ndashaka ibintu abu binaka mwene data Branham ndashaka gutanga ibi bitabo. Rero twaya icyo ntahura yari arwaye indwara y'igisukari kandi yataye ubwenge. Rero sinari nzi ko yari arwaye indwara y'igisukari kandi yari yarapfuye ntiyigeze apfa yagiye kuba hamwe n'umwe n'umwami Yesu gusa kandi yari mwene data w'umwitigirwa w'igitangaza iminsi yose yitwariye kabandi kandi umunezero wiwe kwaruku agerageza kurondera umuntu kanaka ikibanza cyo kwicara igihe baje mu ishengero kandi murazi nkumbura igihe tuzoja bukuru bwe n'ibyo bagiza si byo kubona mwene data Teroro hariya aturonke ikibanza cyo kwicara hariya hakurya niyumviriye mu kwibuka mwene data Teroro sinari ngaha kugira ngo ndabivugane na mwene data Neville akumaziko yiwe ariko ndashaka kuvuga ijambo ryo gushima ku mupfakazi wiwe mushiki wacu Teroro nibaza ari ngaha hantu hanaki gitoki gitondo imani hezagira umutima wiwe w'umwizigirwa mwene data Teroro umunsi umwe yavuze ati muze mu ndabe narimbye ikiyaga gitoye hariya kandi nashizemo amafi makeyi kugira ngo muze kuroba yitwaririkana na ntarya abandi kandi hariho umuntu kanaka yitwariritse uwo yari Kristo kugira ngo amuhagakiza niyumviriye ko mu buryo bwo kumwibuka yamara kuri iri shengero mubyeyi rikoranye nk'umubiri muri iki gitondo mwoza tugahagarara hamwe tumanika twunamika imitwe yacu imbere y'Imana data wacu wo mu ijuru twebwe nk'ibiremwa muntu muri iki gitondo abantu babaza muri iki kibanza cyo gusengeramwo ikiganza cawe gihambaye cyadukuyemo kandi cyatwatse umwe muri bene data bacu b'agaciro dukunda kandi tuzi ko wewe wamukunda kandi ibi byose ubifitiye
and you had a reason for all this impamvu mwami atari uko ntibyobaye gushika uko mu gihe tuzi ko bibiliya yacu itubwira iti kubakunda imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza kandi yakunda imana and we look around in the world kandi turaba hirya no hino mu isi maze tukabona ibyaremwe bitubwira mu buryo bwose ko imvi idashobora kumugumya or honor he served the purpose yaranguye umugambi wa murungitse kurangura ngaha yari mwene data mwiza w'umwizigirwa we find it in the life ivyo tubibona mu buzima bw'ibiremwa no mu buzima bw'izuba riseruka mu gitondo ngo riduhe umuco maze hagati mu munsi rica mu myanya y'ubusaza hanyuma ku mugoroba rigasubira gupfa kugira ngo risubire guseruka umunsi ukurikira wonyine ari ritoto kandi rishasha kuko ryaranguye umugambi w'imana turabona amashurwa hashurika amaze agatuma isi iba nziza kandi agashariza ibibanza byo kubamo ibibanza by'umugeni kandi agashyitsa uwo mugambi ryugurura umutima waryo maze rigatanga ku buntu buki kuri uyu n'akamoto k'uburengana ubwiza k'uburondera ritanga ibyo rifise byose mu gikorwa cy'imana hanyuma rikunamika umutwe waryo mutoya ariko iyi mpeshi igeze rirasubira rikazuka kuko ryaranguye umugambi w'imana rero imbere y'ibyaremwe byose ya bibiliya isezerano na mpemu yera dushobora kunezererezwa mu mitima yacu no kumenya ko mwene data Teroro nawe yaranguye umugambi w'imana mwami kandi kuvuga ko atosubira kuzuka bwoba ari uguhakana bibiliya yacu imana yacu n'ibintu byose imana yaduhaye ngo turabire ko kugira ngo tumenye ko hari izuba rero twiteze igihe tuzosubira kumubona hazoba ari musore kandi afise amagara meza kandi atazosubira kurwara canke gusaza heza agira umufasha wiwe mukundwa umugendanyi wiwe w'umwizigirwa Yesu ukuntu umwami tuzokumbura kubu uwo babona bajanye ku mwonga w'igishanga hanyuma baticara kudutebe dutoya hariya baroba kandi bayaga n'utuntu twombi bari abakunzi b'ukuri kandi ubu turazi ko hari umunsi uhambaye ugiye kuza aho intwari mu kwizera zizogenda munsi y'umuheto w'intsinzi n'abamarayika ba n'indi mirimbo zikwiragiye mu kirere tuzosubira kubabona muri ico kibanza ushiki icyo gihe mwami duhe ubuhitsi duhezagire kandi udufashe tuzokumbura cyane mwene data Teroro n'umuntu wese aza muri iri shengero aho yabahagaze ku muryango maze akaronderera ikibanza uje kumviriza ijambo ry'imana kugira ngo yicare amaze amererwe neza
The other day when he passed, Lord, I prayed the great archangel of God to back the door. Find you a place to dwell. The merciful shall see mercy. The merciful shall see mercy. Shall we see him, Lord? You can continue to read in our memory. Continue to read in our heart. So Sunday when we meet in the other day, through Jesus Christ, we ask it. Amen. He will be long missed among us. And if strangers, he will come to our church. N'abandi baza mu ishengero ryacu canke inyubako yacu ngaha gusenga ubugingo bwiwe buruhukiye amahoro imbere y'Imana gushika kuri urya munsi. Umunsi umwe wese muri twebwe azogenda umwe umwe gushitsaho igihe cyacu cyo kuva ku rubuga kizoshira. Nimutse rero mu gihe dufise umwanya kandi dushoboye, reka twitegurire icyo gihe kigiye kuza, kuko ntituzi ryari bizoba, ntituzi uzokurikira. Reka tubeho ku buryo ku munsi ku munsi, ku buryo naho byoramuka bishyitse tugashyikirwa tuzoba twiteguye. Rero nashaka gutanga amatangazo. Ubupfuba birashoboka mbumbure sindavugana n'abajejwe imibereho y'ishengero kuva ngarutse ku bijanye n'aho ibyo kubaka ishengero ngaha bigeze, canke ivyo dutekerezwa gukora gikurikira gushika ishengero ryacu aho dushobora kugira ikoraniro ryacu, hanyuma nzobandanya mu ntunge n'ibimatanije igishashara ndwi, hanyuma rero nzavyandwe n'ibintu vyinshi yamara twotegereje kwinjiramwo ubwo nyene.
Rero ubu kuyinguza mu gitondo hariya ntegerezwa kuba ndi i Elizabeth Town i Kentucky hamwe na mwene data Leji Hoven mu gihe igikorane cyo gushikanira Imana. Kandi ibyo ni ugushikana urusengero rushasha cyangwa urusengero babuze baguze i Elizabeth Town i Kentucky epfo nyene kurya 62,000 gushika i Elizabeth Town cyangwa epfo nyene nashatse kuvuga kurya 31 cyangwa umanuka ibarabara ry'inzira nyinshi ririhisha amahera ushitse nyene mu ikoraniro rigushikana i Elizabeth Town n'isaha imwe nk'ibirometero 35 ndate epfo gushika hariya ndibaza nk'ibirometero 60 cyangwa irya 61 kandi ibirometero 55 canke ikintu nk'ico ujanye iyindi nzira ica hariya ku ibarabara ry'inzira nyinshi ririhisha amahera ni ku ibarabara Mirberi. Igikorane cyo gushikanira Imana mwene data hopfa azogirisha miga yo kuyinga asanzwe isaha 4 nanje ntegerezwa kuvuga ubutumwa bwo mu gikorane cyo gushikanira Imana kuva isaha 5 gushitsa isaha 6 hari uwo wiyinguza itariki 11 mu nyonyo kuri baho ya dushiri ibimenyetso ni ibyerekeye kandi bizoba hariya murashobora kubona inzira muva neza hariya ni kwibarabara Melbourne cyangwa bara babaha amerekero kuri kurugabano n'ibimenyeshejwe hanze hari imbere y'ishengero. Rero ku itariki 22 ku nyonyo ntegerezwa kubi Chevre Pose Louisiana, itariki 22 23 24 25 26 25 indibazi Chevre Pose Louisiana muri Life Tabernacle ni kwa mwene data more bizogira umunsi mukuru wa yubile w'inzahabu itariki 25 z'uku kwezi hazoba hakwiye imyaka 50 umuhezagiro wa Pentecote umanutse i Chevre Pose Louisiana haciye imyaka 5 ubutumwa bwa mbere bwa Pentecote buvuzwe niho yamanuka mwemugera yamanukira Louisiana kandi bari ibukibyo nka yubire mu inzahabu. Rero ntegerezwa kuvuga kuri iyi yubire amajoro 5 hamwe na mwene data moro muri Life Tabernacle i Chevre Pose. Namba mufisa bagenzi hano hariya kuki mutobandikira canke ikintu gice tuboneze badufatanije nabo. Rero gusaba abwira ibyerekeye ibyo bikorane bizoba vuba kandi Life Tabernacle namba hari umuntu atarigera hariya hamwe na mwene data moro n'umuntu mwiza cyane kandi hari umurwe mwiza w'abantu hariya w'abatama bo mu bumanuko biragoye gutora aba baruta. Rero kubw'ibyo Life Tabernacle umuntu wese w'ishevre pot arashobora kubereka ahiri ishevre pot bamwo nk'abantu 200,000 n'igisagara cyiza n'inzu z'uburaro nyinshi. Kubw'ibyo kandi iyo tabernacle ni tabernacle yagutse, tabernacle yagutse rwose ifise inzu yo hejuru n'amabaraza n'icyumba gikuru n'ikindi kindi kirenga ko hari byumba byinshi imbere y'inzuya akomini shobora kwakira abantu 1500 gusa gusa nkuja bukiye nzira ushikira ku nzu ya komine kandi mureve mureferera Jack Temor cyange cyange bambira ifetabire nako ishevre Potter uriziana bizotangura kuri ibi ibiri na zibiri hazoba ari kuwa gata kuwa kane gushika kuyinga kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuyinga iminsi ine mu kibanza cy'itanu mumbabarire bizoba 2022 2023 2024 na 2025 ndibaza ko ari ibyo mukwa mukwa munyoni kandi rero hanyuma tuzobona ibyerekeye ibyo twakoze byerekeye iri shengero tubone ingene ishengero ryabandanije ku byerekeye inyubako yaryo abajejwe imibereho batubwiye ko bashobora gushyiraho abakozi benshi gushika nko mu minsi icumi bashobore kuyubaka gutyo dushobore kuyinjira murabona vuba na vuba rero barindiriye gusuruhusha rw'igisagara murabizi kandi dutegerezwa kuronka aho guhagarika imituga hariniya n'ibindi nk'ibi byinshi kandi yo mana we ni guca mu bintu byinshi mu gutangura kubaka ikintu icyo ari cyo cyose ariko wo no kwifuje gushika mu ishengero imbere yo gusubira kuja kuvuga ubutumwa hanze ubugira kandi ubu mfise umuhamagaro wo kujitanganyika Uganda n'ahandi hariya Yosefu yatanguye kw'ivyo bikorane bizotangura mu kwa kabiri kandi hirya yeje igihe neza hariho mwene data bamwe n'abashiki bacu Tom n'abandi bapfuye hanze y'igihugu bari baje nanje nari natoye urupapuro ku muryango wanjye cyane ubutumire buvuye mu ishyirahamwe ryo muri Afrika y'Epfo bakubwibyo niko ndabandikira ngo batore icyo twashobora gukora nkumbure mu gihe nzoba ndi kure hariya ndashobora gusimbira muri Afrika y'Epfo kumbure mu gihe cya nyuma cyaruruhuma na ndwara nke muri icyo gihe kandi turizeye guheza kubaka ishengero kugira ngo nshobore gutangura ibi bihe by'ishengero imbere yuko haza urushana namba bishoboka namba ntabishoboye cyangwa igihe nzogaruka mvuye hariya namba yesa gitebe nariko ndumvirize iki gihe nariko ndakira nizeye ko ari hirya y'ejo ku ipande nibaza ko nayumvise iri kwiravuga hano muri iki gitondo ni mwene data mutoye wo mu bumanuko yari afise nyina wiwe yari yaraje mu gikora yari afise ikibyimba kirimo kansere kwibere kandi yariko igitutu cy'urupfu maze mpemu yera mu bikorane biheruka isoterne payinesi nibaza ko ari ibyo cyangwa ahandi hanze naramubwiye avuga ibyerekeye kanseri yiwe n'uwari we naho yajapfa kandi amubwira ko afise umuhungu yaguye kandi ko agiye kugira isanganya kandi ko bazomwagiriza kwica umuntu atabishaka n'ibindi byinshi nk'ibyo kandi uwo muhungu byose byarashyitse uko nyine kandi iyo ndwara mbi ya kanseri abambi icyo kibyimba bita kanseri ikimupfako ni ikibyimba kirimo kanseri ni kanseri murabizi kandi wa muhungu yarakurikiranywe ku cyaha cyo kwica atabishaka kandi ibintu byose nk'uko mpemu yera yabivutse nawe arongorwa kuri Kristo aragaruka ubugira kandi hanyuma agira ibande y'ibi kandi narabyumvise iri kwiravuga mwakunze iyo mvugo iciye bugufi yo mu bumanuko yavutse ati hano muri Carolina no mu bumanu kuguraruko niko yavutse yo gusa ndakunda ibyo izo ntwari zo mu bumanuko kandi yari afise gusa Imana yaramuheza agiye yavuze ati ndarizi kuvuga ko utigisha inyigisho mwene data Branham atari mu ikoraniro ryawe gusa yavuze ati turi igice cy'ikoraniro ryawe kubw'ibyo byo byari byiza kuri we kuvuga ibyo none ubu hari ifoto ndibaza nkumbura iri ku rubaho rw'ibimenyeshejwe muri iki gitondo namba atari iyo biri azoyishyiraho mu gihe bihe byinshi harapfutswe igihe natangura kuvuga ibyo bavuga bati urabyiyumvira gusa mwene data Branham kubona urya muco ni nkumbure biragoye birashoboka ko hariho bamwe bakiriho hano abatama ba kera bakibyibuka hari mbere y'uko amafoto yawo yigera gufatwa hoba hariho ariho umwe ngaha yibuka niko ndavuga ibyo haraciye igihe kirekire munini murabe gusa ni nk'ikibanza n'ibibanza bine cyangwa bitanu mushiki wacu Spencer hano na mwene data na mushiki wacu Srota na mwene data hano na mwene data hariya ni gusa nk'abatanu cyangwa batandatu mu batama ba kera basigaye yemwe ubu haciye igihe igisho ry'icyuma ryifotora ryafashe irya foto rero bayirungitse i Washington DC kandi bayirungika akubahinga basuzuma hanyuma iragaruka nta gufata ifoto inshuro zibiri cyangwa ikindi kintu yavuze ati umuco wakubise icyo watwegereza kwa bategerezwa gufata uwo ni George Lasi murafise umukono wiwe murabona rero hanyuma kenshi urumva nabahanze maze nkavuga nti hariho igitutu cumwiza kuri uyu muntu aratwikiriwe n'urupfu nibangahe bayunyumvise mvuga ivyo inshuro nyinshi murabona kenshi rero byarashitse ko kamera ifata ivyo kandi rero twarabironse ngaha umwigeme yaje kuri mushiki wacu hanyuma aramubwira ati mugikorane muri Carolina ho twagize igikorane giteye igwa mu isa Saturne Panes kandi hari uwo mwigeme yari arembejwe na kansere ku mabere yiwe yose kandi abaganga bari baramuhebye ngo apfe hanyuma uwo mwigeme ya goroye ukuboko amaze atora ifoto yiwe rero gusa namubwiye uwo yari we niyo ava kandi navuze nti hari igitutu cy'umwiza kigutwikiriye utwikiriwe n'urupfu kandi uwo mwigeme yarafashe ifoto yiwe none rabi jisho ry'icuma gifotora carafashe ifoto y'igitoto c'urupfu hoba hari umwe muri mwebwe yabonye ivyagezwe cumi kandi yabonye umumarayika w'urupfu ingene yinjira kirya gitoto c'umwiza no kwiraburanirwa kuri iyo foto kandi nibaza ko biri ku kibaho cy'amatangazo ubu namba bitari uko bira arashobora kuyumva rero nabishyize ku kibaho kimanikwa kw'amatangazo kandi gihise umwami utumberejwe ku muntu akandi igitutu caravuye kuri uwo mugore kandi yarakijijwe bitangaje ariko hari igifuniko cy'umwotsi wirabura kimukikuje nk'igifuniko kuri uwo mwigeme kandi ekeneye na kuri iyo kanseri kivuye hariya atankeka icyo n'igitutu aho urupfu nyine ruriko rurasa uko aruvuye muri kanseri rero ntacyo bitwaye uko wogerageza kose kubwira abantu ukuri hariho umuntu azokwikeka yuko ari ukuri kandi namba wa muvuga ukuri iminsi yose
If you always tell the truth, then you know you're right.
I have a friend ishengero naramurongoreye kuri Kristo naho yari ubutizera abushitse kandi mwaranyumvise mvuga inkuru y'igihe twari ko turagendera hamwe ku ifarasi kandi we nta kindi yizera atari inyigisho za Darwin urya mwana mutoya yabyawe n'umukobwa w'igisugi twari ugushikwa kandi muri rya joro twashyize ihema neza na neza aho yakiririye Kristo kandi rero uyu mugabo yarababwiye yavuze ati rero umuntu utegerezwa kugura irya modoka irya pikipiki igendera mu ibarafu yavuze ati nzokubwira neza na neza wa piti ziri hariya uko zingana yavuze ati hariya cumi n'icyenda hariyo cumi n'icyenda yavuze ati hariho mirongo ibiri hariho mirongo ibiri n'imwe hanyuma nicamwo zibiri kandi aho yari ko aravugana n'umucunzi w'uruhigi murekuriwe kwica imwe gusa rero yavuze ati hariho mirongo ibiri n'imwe hanyuma cyangwa zibiri hasigara icumi n'icyenda hanyuma yavuze ati ego jefe ndazi ko wishe zibiri muri zo yavuze ati narabikoze rero bafashe imodoka bajya hariya hejuru hariho amawapiti cumi n'icyenda yavuze ati biri yabwira umuntu ukuri ntazobyizera rero ni nkacyo kimwe ushobora kubwira abantu kuri yamara bobo bazo hanyuma umuntu ukutumvikana cyane kandi babesha ku bijyanye n'ibintu gushikaho batizera kuvuga ukuri igihe uri kurababwira ukuri murabona ariko turakengurutse cyane yuko dufise data wo mu ijuru agaragarisha uko kuri n'icyemezo n'ukuri rero namba uyu woshobora kuba umunsi wa nyuma waje hano ku isi ubushakashatsi hamwe n'ivyemezo byagaragaje yuko navuze ukuri kuri ibi bintu uko n'ukuri n'ukuri bizoshobora kuba kumbure ku rubaho rw'amatangazo biri woba uri mu cumba hariya urafize urayifise mu kibanza cawe ifoto kandi nambu yifise rero yizane hano nuko murashobora kuyibona ngaho hejuru nkumbure barayibona rero sindabizi hoshobora kuba umuco ku kibaho kandi ngaha hari hano hari foto ngaha nibaza ko mutayibona ariko ngaha murashobora kubona igitutu cy'urupfu kimeze nk'umupfundikizo hejuru y'umutwe w'urya mugore kandi ngaha hari ibyanditswe bibisigura haha inyuma aho wa mwigeme yakuye ifoto kugira ngo arabe ko izoboneka kandi ngiyi hariya ni igitutu cy'urupfu kimeze nk'umupfundikizo urabona urya mugore urya ari hariya
You've seen it, I guess. Yeah. So... Billy will probably put it on the
warabibonye ndibaza mwene data nevire nti wabibonye urero Billy azobishira kukibaho nkumbure namba uzobikora Billy ngo uyitore maze uyishire imbere hariya uyishire kukibaho kugira ngo buri muntu ashobore kuyibona mugiyasohotse wewe canke doc umwe muri mwebwe ubu ndibaza nkumbure ko bishoboka kugaragara bikuye kugira ngo musubire kuyibona ariko hari umwiza mwishye kuri bene da bene ubwo bwoko bw'ifoto ariko araja kuyishira hariya hanze kugira ngo mushobore kuyibona musohotse ubu mwibuka amatangazo yose kandi iki gitondo niyumviriye yuko twovuga ku kintu kinaka mu gutera intege ishengera ikintu gishobora kubaho uvutse iki ego doc nambu bishaka byoba byiza nashaka gungo gukoresha iki ngaha nari mfise bamwe muri bo ntibari bafise iryo tarari kwiyinga riheze rero twiyumviriye nkumbure yuko byoba byiza uyu munsi nashatse kubivuga ko kubera ijanye n'indoto mushiki wacu yagize ndibaza namba mushiki wacu chevre ari mu ishengero kino gitondo nahuye na muwe mu ijoro riheze kandi ubwa mbere nabonye uwo mugore by'ukuri sinigeze menya uwo ari we yaba yobadi we nibaza ko atari wego urashobora byoshoboka kuba ikintu kibi namba subira kuri irya ndoto mushiki wacu Chevre Pandi nivyo kugora sivyo ni byiza byose ni byiza kandi imbere y'uko twegera ibyo reka tuname imitwe yacu kugira kandi mwene ubuntu data wo mwijuru kuri wewe turatanze ishimwe mu rukundo rwawe rwose n'ubuntu kandi ubu duhumuze mwami kugira ngo ushobore kwiga ijambo ryawe ry'Imana nzima nk'uko biza kuri twebwe mu iyerekwa kandi bikemezwa na mpemu yera bishingikiwe na Bibiliya
So we pray that you'll give us understanding that we might know what to do in these Christ days as we see the evil powers settling around us. That means that the battle
is just about to begin.
Amen. Now,
pero,
thinking of moving forward,
tujimbere, a battle to be ready to go into action, a real fight of faith.
Sister
Mushiki wa Chevret ngaha namwe ne data Chevret abagenzi bacu beza kandi baza muri uru rusengero kandi n'abana b'agaciro b'Imana kandi uyu mushiki wacu Chevre kwa igihe nari kontora amateke yanjye izo birashobora kwishura umuntu gusa yavuze ati ndunga ikiri impuzu nyinshi z'amasengesho kandi nanjye ndazisengera nawe aranyishura gusa ariko iyo ari keke rigenewe jewe ubwanjye ntegerezwa kuryishura jewe ubwanjye murabona rero naratoye keke rigenewe jewe ubwanjye maze rero ndaritwara imuhira nariko ndarisomera iyo yavuga iti kuva muri mushiki wacu Chevre kandi yari indoto yari yagize y'amezi make yaheze kandi niyo ushoboye kumenya na kimwe kugeza ku minsi y'iyinga ibiri cyangwa itatu iheze aho nigisha kuri ibi bihendwe by'ishengero ni ibyamwandwi cete cya kabiri cya Petero ukuntu bidusaba Petero wa kabiri cete gice cya mbere kongera kukwizera kwacu murabona ubwa mbere nk'umushinge ni ukwizera ubwa kabiri wongere ku kwizera kwawe ingeso nziza ku ngeso nziza ubwenge ku bwenge ukwirinda ku kwirinda ukwihangana ku kwihangana ukubaha imana ku kubaha imana urukundo rwa bene data kugira neza bene data hanyuma rero urukundo ari byo buye ryo kunengesera ibyo bintu ndwi ibihendwi by'ishengero murabona n'inyenyeri ndwi z'ibyo bihe by'ishengero kandi ibyo byose bishyizwe hamwe na mpemu yera rero ibyo nibyo bikenewe kugira ube umukozi wa kristo kristo yubaka ishengero ryiwe mu bihendwi by'ishengero umugeni wiwe umuntu w'umugore ishengero ibihendwi by'ishengero kandi bikora umugeni bamwe muri iki gihe n'abandi bava muri kirya gihe n'abandi bava muri kiriya gihe kandi bose hamwe maze bakaboneka nk'aba piramide nka enoke yubatse piramide twizera kandi ibuye ry'agasongero ntiryigeze rishyirwa hejuru yaryo kubera ibuye ry'imfuruka ryari ryaratawe
kandi turaritora atari nk'inyigisho ariko kugira dutahure kugishengero ngaha ko ibi
Imana yigize ubwayo iyitunganye muri gatatu yigize ubwayo iyitunganye muri gatatu mwana mhemu yera ibikorwa bitatu by'Imana imwe yigize ubwayo iyitunganye mu gutsindanishirizwa no kwizera ukwezwa n'umubatizo wa mhemu yera ibi bikorwa bitunganye by'ubuntu yigize ubwayo iyitunganye mu kuza gutatu bwa mbere gucungura umugeni we ubwa kabiri kwakira umugeni we ubwa gatatu mu nganji y'imyaka igihumbi n'umugeni we kandi ibintu byose bitunganye anya muri gatatu kandi ndwi n'igiharuro cy'ugusengwa nk'Imana Imana isengwa muri ndwi ikwiye rero itunganye kandi ikwiye kandi ikintu gitangaje cyari sukuza ibinga ariko kubereka ko gusa inyemera ya nyuma naronse ifise amashami y'amahembe atanu ku ruhande rumwe n'atatu ku rundi murabona ubuntu n'ugutungana ubu nimurabe kuri uyu Kristo Imana yanditse Bibiliya zitatu Bibiliya ya mbere yari mu kirere yitwa Zodiac rero namba utazi igitabo cya Yobu ubyihoza kubera Yobu niwe abisobanura ingene yari avye hejuru maze aha ibyo bintu byose amazina mu kirere hanyuma nimurabe muri Zodiac yatanguye n'ikihe kintu ikintu cya mbere muri Zodiac ni inkumi ikintu cya nyuma muri Zodiac ni Leo intambwe ukuza kwa mbere kwa Kristo aciye mu nkumi ukuza kwa kabiri Leo intambwe intambwe yo mu muryango wa Yuda hanyuma Enoki yarangije mu gihe kiwe cyangwa inyuma y'ico gihe ipiramide kandi byobaye by'ukuri ntidufise umwanya wo kubigaruka ko no kwerekana ukuntu iyo piramide yagiciye muri birya byumba n'ibindi rero iravuga neza na neza mu gihe cya nyuma bari mu cumba cy'umwami ubuku bwa birya bipimo ariko ibuye ry'ukunengesera ntiryigeze rishyirwa kuri piramide kandi ibyo bituratunganye mu buhinga bwo gutunganya inyubako cyangwa mu kubaka kugeza n'urwembe rutoya ntibazi ukuntu bayubatse ntibarabitahura ukuntu urwembe rutoshobora neza guca aho ahantu n'isima bubakisha ahantu hakozwe n'isima kandi atasima irimwo biratunganye kubwo gushyirwa hamwe rero uko niko biri igihe Kristo n'ishengero bibaye umwe nta sima irimo hagati nta kintu na kimwe kiri hagati n'Imana n'umuntu gusa Imana n'umuntu rero ariko ibuye ry'ukunengesera ntibaribonye muri ati ryabuye rya sikone bari bafise mu Bwongereza mu kwimika abami cyangwa kubambika rugori n'ibindi ariko ibuye ry'ukunengesera nimurabe ku noti y'idolari ry'abanyamerika muzobona namba ku noti y'idolari y'abanyamerika ku ruhande rumwe ruhande rw'ibubamfu mbega ikidodo cya amerika coba ari inkukumani ifashe imyambi mu kuboko kwayo ku ruhande rwa kabiri ibyo byitwa ikidodo cya leta zunze ubumwe za amerika ariko ku ruhande rukurikira ni piramide kandi hejuru yayo ijisho rihambaye hanyuma hasi yayo havuga hati ikidodo gihambaye kuki coba ikidodo gihambaye muri kino gihugu no hejuru y'ikidodo cy'igihugu cyacu murabona ibyo ari byo byose wokora Imana izotuma bivugwa kwa kundi nyine murabona ituma umunyabyaha abivugaho ituma n'igihugu kibivugaho ikintu icyo ari cyo cyose gitegerezwa kumuvugako wabyemera cyangwa utobyemera biri harya nyine ubu nimwitegereze hari ijisho ngaho ijisho ry'Imana kandi kubera cya gifuniko kitashyizwe ko ikimatanisha igishashara nyamukuru kubera cyaranzwe kuko yari umwana w'Imana ibuye ry'ukunengesera ry'inyubako ikimatanisha igishashara nyamukuru cya piramide hamanyibi nyuma y'ibindi byose ubu sinkunda ku rimwe na rimwe barafata amajwi y'ibi bintu hama bagaca bisanga muri bene data mu mashengero y'ayandi mashengero kandi igihe bakoze ibyo rero bene data rimwe na rimwe bitahura nabi yuko ndiko ndavuga ibyereke bene data ariko si ibyo ndi iyo ba wari gushobora kumviriza no gutahura murabona ese ndiko ndahaririza mwene data mwene kuko si byiza kuri bene data kuvugana nabi dukwiriye kuvuganira mu bugwaneza atari kugwananya
we should speak for one another not against each other
ariko iyo rimwe na rimwe mvuze ku madina amwe amwe nk'abapresbiteriyano abametodiste canke n'ayandi bavuga bati raba ntibishigikira sindwanya mwene data n'umwari ngaha canke mushiki wanje ari ngaha ngwanya uburyo bwo gukora ku idini gutandukanya bene data abana b'imana n'umuryango umwe kandi atari kandi atari imigwi itandukanye kandi bamwe muri bo bavuga bati ntibindaba kukurya ari umupresbiteriyano ariko jewe ndi mu metodiste murabona rero ibyo sibyo murabona n'uburyo bwo gukora ku iryo dini bicanisha mu bene data murabona rero nk'uko nabivuze nimba wari umanutse akuruzi mu bwato bushaje hama ukagerageza kunesha imipfunda kandi nsanzwe nzi yuko bitokunda rero nyine sindiko nsemerera ndagukankamira ndiko ngerageza kugukura muri ubwo bwato murabona kubera n'ubwato bugiye kuzama kandi uzosigara wenyine mu mazi rero ntabwo ari mwene data mu bwato ariko ndiko ndasemerera kuri mwene data ndamwereka ibigiye kuba rero ubu buryo bwose bwo gukora kw'amadini abantu bikoreye bwo kwiteza imbere butegerezwa gusambuka n'ibyo dutegerezwa kugira ubumwe muri bene data iyo niyo yamye ari intumbero yanje mu buzima yo kugerageza kwiyunga atari gusambura amadini bareke batange ibyiyumviro byabo hama mube bene data kuri buri mu Kristo yavutse ubwa kabiri murabona icyo nicyo gikenewe aho niho mpagaze rero ubu namba bene data babirobona jewe benshi muri bene data bacu no mu mashengero y'ubutumwa bwiza bwuzuye ntibizera yuko ababatiste cyangwa abametodiste n'abaruteriyano nabo ko bafise amahirwe ariko rero abashobora kuba bari mu kuri ariko sindabyemera nizera yuko igihe ngaha cy'abaruteriyano muri iki gihe ngaha cyitwa ndabyizera igihe cya sarugihama rero igihe cya Philadelphia kuba film metodiste hama ba pentegoti mu gihe cya Laodikia ibyo ndizera ko ari ibihe kandi Imana kimwe muri ibyo bihe yatora abantu batoranijwe kandi muri ibyo nk'uko mu Baheburayo 11 havuga hati abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe murabona ari ku bishengero ryapfuye muri ibi rigenda mu gihe cy'abantu b'inkeho igihe cyose gushika rishitse mu gihe cy'abapentekoti rero igituma mvuga ibi kugira mutahura ibyo mushikanje yabonye mu ndoto ziwe kandi ndoto ziwe zijyanye n'ibyo ndiko ndigisha itegereze rero ngaho ubu ibi bintu byose Petero wa mbere 6:7 hakubwira ku kwizera icyo ni cya mbere rero abantu basaba izo ngeso nziza bataravuka ubwa kabiri kandi ndizera yuko nagize inkebuzo mbi kandi navuze nti ni nk'inyoni yirabura igerageza kwishyira kwa mubi y'inyoni bita pawo no kwigira inyoni bita pawo ntishobora kubikora hategerezwa kubizi ibaba ry'inkomoko ryakuriye muri we ikigirimwo ibyina gitegerezwa kugaragaza ryababa muri ryo kandi iminsi yose nama nagirizwa ko nkarira abashiki bacu bo muba kugira imishatsi migufi kwipodora mu maso n'ibindi nama nagirizwa gukarira abashiki bacu ntabwo ari uko mfise icyo dupfa nabyo ntabwo mvuga yuko umugore ari umugore mwiza yuko ari imara yayo mwibarabara cyangwa ibindi iyo si yo ntumbero yanjye ariko nibi iyo yishyize ko ibintu bitari by'inkomoko mu muntu uwo hanze byerekana yuko huzuye ibintu bitari iby'inkomoko byinshi mu muntu w'ibyina murabona ahari hakwiye kunzura Kristo kubera uwo hanze yerekana uburi imbere muzobamenyera ku byo bama murabona kandi ni Kristo yategerezwa kuba imbere no kwitaho Imana hamwe no kwitaho ibindi bintu atari kwitaho ipompo y'ibyo bintu by'inkomoko kandi murazi ingohe z'urwatsi rubisi hamwe no kugaragara kutari uko umuntu hamwe n'ibintu nk'ibyo sindabyemera kandi sinibaza ko na bibiri byemera nayo rero nkunda ko tuba kurya nyene turi itegeretse rero namba adafise inzara hama akaba ashaka kuzironka namba adafise amenyo hama akaba ashaka gushyira kwa amwe ntafise ukuboko hama agashaka kugushyira ko ntufise imishatsi ukaba ushaka guyishyira ko ntabyo ufise aho biratandukanye ariko iyo ukuye kwa amenyo yawe y'inkomoko meza kubera atari meza nk'uko yari akwiye kumera aho ukoze ikosa namba ufise imishatsi itukura hama ukaba ukeneye iyirabura hama ugaca ugenda hari bagacabare yirabuza kubera wakoze ikosa ego me nibyo nibaza ariko ikintu nyamukuru nta byanditswe kuri ibyo byihari ariko kumva imishatsi yanyu ariko icyanditswe cyavye ego hariho byinshi rero dushaka kumenya yuko ibyo ari byo ubu rero mushiki wanje mu nzozi yarose yuko yari rero ubwa mbere yari azazaniwe bimaze iki kubandanya no kurwana n'ubuzima namba imana idusaba kuronka mwe muyera kandi tutamufise rero sinibaza barashobora kuba bariko barafata amajwi yiri ariko nimba batariko barabigira namba bariko barabikora ni kubyishengero ryonyene murabona rero namba mwene data uronse yibande nimba wumva ijwi ryanje mwene data mwibuke yuko ndiko ndigisha ishengero ryanje mwami imbere y'ikoraniro mutegerezwa gusuzuma ibande kandi namba mudashaka yuko ishengero ryanyu riyumviriza ntimubareke mbayumvirize ariko ndiko ndagerageza kubwira uyu mugwi mutoya ngaha yuko mwene data Neville na jewe kugambe mugerageza kutugira abarongozi banyu no akubigisha rero hari ikintu muri mushobora kuteka ikintu mushobora kutemera nimba gihari nkuko nama mvuga mu byo kurya inkoko ikaranze iyo uhekenye igufa ntucuke inkoko uti gufa rero mwama mukora gutyo uriko urarya umukati urimwo icamwa bita eserise ha mugasangamwo urubuto ntiwocuta umukati utagusa urwo rubuto rero mukore ikintu cyo kimwe iyo muriko murumvira izibi ubu ndizera yuko hari icyiyumviro cy'uko no munsi hari uruzazane kubyerekeye mpemu yera ntibyigishwa neza ndizera yuko umubatizo wigishwa kandi mvuga nti umubatizo ariko none mera nk'uko wovuga uti imodoka ariko ubu hariho abakanishi abamekanishe benshi muri iri shengero kandi nta kintu na kimwe ndabiziko nuko nimba nkoze ikosa bene data ndi ibuke sindi umumekanisiye hategerezwa kuba umbuto uri ngoti n'amabuye aburo ni ntoboro n'utupfisi n'icyaricyo cyose bigitse imodoka kandi mu gihe uvuga ibijyanye n'umubatizo wa mpemu yera hari byinshi bijyana nawo murabona hari byinshi bijyana nawo kandi hano hari hico niyumvira kuki imana iri kwiremeza mpemu yera ari hano murabona rero Petero yavuze ubwa mbere ati ukwizera ubu uyitegereze by'ukuri witonze tugiye kwigisha iri mu minota mike ukwizera nicyo kikubwiza ubwa mbere kandi wongere kukwizera kwawe ingeso nziza ku ngeso nziza za ubwenge akubwenge bwawe kwirinda kukwinda kwawe kwihangana kukwihangana kwawe kuba imana ukubaha imana kwawe ugukunda bene data urukundo rwa bene data hanyu mu rukundo kandi buri muntu wese arazi ko imana ari urukundo imana n'urukundo murabona ubu ubwo rero kuva muri iki gihe kandi rero bazanywe ibi hazanywe ibi mu bihe by'indwi by'ishengero imana iriko yubaka mu bihe ndwi by'ishengero umugeni wa kristo biciye muri Philadelphia tuwatira na feya na Pergamu na Simuruna na Efeso igihe cy'ishengero yesu yavuze ati nimba nambu mukwaje mwiza mwizina ya mwizamu mwizuka rya mbere canke mwizamu y'indwi izi nkumi zose zizikangura bari kanguye inkumi zo muri Efeso Simuruna na Pergamo tuwatira Sarudiya Philadelphia na Laodikia mwarya bimenye cyari igihe cy'indwi igihe yaza agakangura izo nkumi zari zisinziriye ibyo bibashyira hamwe gushyira ngaha munsi murabona kuko muri ibi biciye mu bihe by'imyaka ya kera yubatse umugeni havutse umugeni yabyawe habyawe umugeni ku isi wa kristo kandi n'ubwo buryo nyine yabyaye uwo mugeni yabyaye abantu ubu ndiko ngerageza gutanga isiguro kuri ibi kugira ngo mushobore gutahura igihe tuza kuvuga ibijyanye n'indoto ya mushiki wacu ubu ibi bintu hano bitegerezwa kuba mu mukristo imbere y'uko mpemu yera abishyirako ikimenyetso imbere y'uko ibi biduga hejuru maze bikuzura rero indoto za mushiki wacu yari akekeranye nimba yari afise mpemu yera cyangwa ataramufise igihe yarambarara ku ntebe aho umugabo wiwe yariko asoma ikinyamakuru kandi yararonse bike nk'uko mfise kandi bama bavuza urwamo n'ibindi ku by'ibyo kuri ibi yasinziriye nk'iminota cumi cyangwa cumi n'itanu kandi yaragize inzozi kandi ntiyigeze abitahura cyangwa ngo abironkere hamwe kuva mu mwaka uheze nk'aho gushikaho ubu butumwa bwari ko bupfugwa hanyuma igihe nariko ndabyigisha byose byagarutse kuri we kandi yagize inzozi z'uko yariko arasenga yariko atambukira hasi ubwa mbere imbere y'uko arota amukanya amukanya ibiganza byiwe yiyumvira ati mwami nararose mpemu yera woshobora kubingaragariza bamwe bavuga bati kubera ko navuze igije induru cyanke bamwe bavuga bati kubera ko navuze mu ndimi kandi byose turabyizera ariko by'ukuri noba narabyakiriye ibyo byose ndabyizera izo nkomezi kuvuga mu ndimi no kuvuza induru n'ubundi bwoko bwose bwo kugaragaza ibintu bizera kimwe cyose muri byo ariko namba biraho hatari mwiki hari kintu kitagenda neza murabona rero murabona mufise igipfuniko gusa mwitegereze kandi yarafise ingorane kuri ibyo rero yarambitse ku ntebe aho umugabo wiwe yariko arasoma maze arasinzira kandi yarose ari hejuru ku musozi kandi muri uyu musozi cyiza kuruta ibindi nta rupapuro yarafise imbere yanjye ariko niyumvira ko byari bimeze nk'uku yarose yuko yabonye isanduku y'ibuye nk'urubaho rurambitse ku gasongero ku musozi kandi umugabo wiwe yari inyuma yiwe nyine hanyuma abona umugabo muniniya ahagaze hariya yambaye impuzu z'akazi mako amaboko yayazinze ariko arasuka amazi y'umusarara atigeze kubona ayasuka muri iyo sandugu y'ibuye yari iteretse ku gasongero k'umusozi iyo sandugu y'ibuye ntiyagumya ayo mazi yaraseseka akavamo akabiza imyaka yose urwatsi utwatsi twose n'ibintu byose byari hariya kandi yarabitse ibyo bintu byose kandi ibyo byose byashororoka bimanuka munsi y'umusozi rero yarabikije kandi byarashororotse ku birenge ngetuwa mushiki wacu yari ahagaze mwoneza ariko ntibyamusesekako kandi rero yabajije impamvu iyo sandugu itayagumya hanyuma uwo mugabo avuga ati aya si amazi urya ni mpemu yera kandi ati nta na kimwe kizomuntu atangira kandi yavuze rero yasubiye inyuma maze afata iyindi ndobo niniya kandi yari yuzuye ubuki maze asukamo ubwo buki hariya avuga ati ubu irajya kugumya ibi rero yiyumviriye ko iyo sandugu yari isandugu y'ibuye yari igiye kumeneka no kumena ubwo buki ariko ntiyamenye amaherezo yarafatanye kandi yarabugumije yarahindukiye maze amanuka munsi y'umusozi mu kuja munsi y'umusozi yarahagaze haziya munsi y'umusozi maze araba inyuma yabonye inzuzi zitanu z'amazi y'umusarara ayagaya gatandujwe n'ibintu byari byaciyemo yagumye ari musarara kandi atagira gatosi na amanuka yihuta hayihuta umurindi waragabanutse hanyuma ayo mazi asa n'ayakamye kandi nini yibaza namba yo yoshobora gushika munsi y'umusozi izo nzuzi zitanu aca arikangura niyumvira yuko bisa n'ibyo nyine si ibyo mushiki wacu chefrep yemwe nkimara gufata ibyo kete kandi maze kudugurura imbere y'uko ndarisoma nabonye indoto yiwe uko niko indoto zisobanurwa rero benshi muri mwebwe abategerezwa kuza kuri jewe n'indoto kandi bambwira ikintu ku ndoto mvuga ntirindira akanya gatoya ntiwigeze uyivuga yose murabona kandi nasubiriye inyuma kugira ngo ndayibone rero namba udashobora kuvuga ibyo warose ushobora kumenya gute namba isobanuro yayo canke atariyo murabona utegerezwa kubona indoto iyerekwa ritegerezwa kukwereka indoto kandi iyo ubonye indoto uwo muntu yaroze kandi ushobora kubabwira imbere yuko bakubwira rero urazi insobanuro yemwe ndizera yuko ibyo biri mu byanditswe nabyo Daniyeli igihe kimwe ibyo ntibyari byo yavuze ego ndizera ko nigeze gusa kubyiyumvira rero murabona ariko mwama mubona indoto ubonamba insobanuro ariyo umuntu atangura kubabwira indoto ushobora kubahagarika gusa uvuga utirindira akanya gatoya kandi byari ibini byari ibi wokongera ku ibini hanyuma rero ukavuga uti ibyo ni byo neza na neza murabona umugabo wundi munsi ariko agerageza kumbwira indoto yarose yavuga ati yemwe yavuze navuze nti rero mwene data kuki wasize kirya gice kindi yavuze ati ikihe gice kindi navuze nti warose ko watereye ibuye hejuru ko narirashe kandi ko ibimanyu byanguye mu maso yavuze ati ibyo ni ukuri neza na neza mwene data Abrahamu kandi banyuhuye mu gice cya nyuma cyaryo ejo hahise rero ngibyo murabona kuki ntimuvuga ukuri kwa byo ariko murabona iminsi yose araguhishura hariya ababwira indoto yanyu ibyo mwarose rero muri yashatse yuko ari byo rero nga hari insobanuro y'indoto riwe yarafise ingorane kuri mwe mugere rero ku buryo yabonya akagasanduku kugasongera ku musozi byaribuye isanduku yibuye ryaribuye ukwatura yemwe nkuko Yesu yavuze mu vyanditswe yavuze Petero yavuze ati inde niko Yesu yavuze abantu bagira ngo je umwana w'umuntu ndinde bamwe bagira ngo uri Eliya na Mose nabandi kandi yavuze ati ariko mweho mugira ngo ndinde yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana nzima rero abantu bamwe bavuga ishengero katolika rivuga ishengero katolika ry'Roma rivuga yuko yiwe icyo ni buriye ryari ibyo Yesu yavuze akwari urwo rutare nzoko kubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora bavuze bati ryari kuri Petero kandi Petero yari rurya rutare kuko Petero bisigura ibuye ritoye kuri iryo buye ritoye nzokubaka ku ishengero ryanje kandi kuri Petero ba abasubiriye intumwa babubatse ko ishengero Eri shengero digi porotiri vugariti ivyo sivyo ivyo byari kuri we ubyiwe niho yubatse ishengero rero atari kuba umuntu mubi ariko jewe ku buryo ndabibona byo mpisivyo kuko ntiyigeze aryubaka kuri Petero nta nubwo yaryubatse kuri ubwiwe ariko ni kuguhishurirwa kwa Petero kuwo yari we murabona abantu bagira ngo jewe umwana w'umuntu ndinde uri Kristo umwana w'Imana nzima uri umuhigwe Simoni mwene yo n'inyama n'amaraso ntibyaguhishuriye iseminare kanaka murabona ariko data wo mu ijuru yabiguhishuriye uri Petero kero kuri urwo rutare rw'ukwatura kuri uko gwishurirwa nzokubaka ku ishengero ryanje kandi byo bibaye igihe cyose cy'ishengero cyari gifise urwo rutare rwo kwatura gushika kuri uru rutare rwo kwatura rwa Laodikiya kandi ubu ntushobora kugira ishengero ryera nta kintu nk'icyo cy'ishengero ryera cyangwa idini ryera mpemu yera ashobora kwigisha muri iryo ariko muri iryo hariya usanga beza n'ababi intagondwa abantu atacyo bitayeho n'ibintu byose bindi rero idini ntirizokora ntushobora kuvuga uti twaramuronse nta n'umwe muri bo amufise oya mugenzi mwe mugera yakwiragijwe ku bantu biva ku muntu rero kubyibye urutare iki gihe cya nyuma iri shengero rya Pentekoti ryaronse mpemu yera bararonse ku ntango mu bihe byose byabayeho bararonse mpemu yera ariko atari mu rugezo bamufise ubu kuko n'ugushumbushwa kw'ibya mbere mu gihe tudafashe ibiterekwa kw'amatara du arufa na omega ukuntu bacanye igiterekwa kw'amatara cya mbere byaratse bigenda birushiraga kuja hejuru byongera bija hejuru hanyuma bigenda biragabanuka birushiriza kugabanuka hanyuma amaherezo birasubira kubiragabanuka ubugira kandi murabona icya mbere n'icya nyuma n'ibindi rero ariko muri iki gihe cy'ishengero ubutumwa buriko burakwiragizwa mu ishengero ariko umubiri w'ishengero ubwaryo muri rusange ni uru rusengero tuvuge aha niho aza gukoranira uru rusengero si urusengero rwa mpemu yera ibintu nk'ibyo ntibibaho abantu baza muri iri shengero nibo mashengero ya mpemu yera bo ni amasengero arimwo mpemu mugera ariko ese ishengero nk'umubiri nk'umugwe nicyo gituma ihunga ariko aho uwo mugabo yari kwarasuka amazi ntumwa y'ishengero yasuka ubutumwa mu ishengero ariko ayo mazi yari kwakora iki yarabira gasohora ubucafu bwose bwari muri icyo nicyo mpemu yarakora irabizi bigasohoka rero ubuki bwari shishe ry'urukundo rwa bene data urukundo rwa bene data ni ukuvuga iki gihe mpejeje kubivuga murabona iby'urukundo rwa bene data igihe turi mu ubu mwosho kuvuga mutiraba si nkunda mwene data nevira tankeka canke muti atankeka ndi si nkunda mwene data John si nkunda mwene data munaga ibintu nk'ibyo ariko reka hagira ikimushikira mwene data biguca umutima byoha kwa kukwica murabona giturashobora kuronka urukundo rwa bene data hamwe no kwiyumva namwe murabona ariko bigumiza mu mubi w'abantu kubera iki wita hujya mwene data nuko wamanyuye umutwa tsima nawe ahakuri arutari nkuko wamuha mubi kora mwama muri kora muri joro ufatanya nawe umuho mukono utazirana nawe ni mwene so kandi nkumbure hari icyo yokora mu mubiri wo busha utashigikiye rero gas sa nkuwigiye kandi mu bisanzwe ndi wotegerezwe kubikora ariko kamwirinda gatariko ibyina mu mutima wawe hogira igishika kiri uwo mwene data yo hakwa kumpica neza cyangwa uwo mushiki wacu ndi umuntu ashaje nigeze kuba muto ubu ndashaje ibyo narabibonye biba muri iki gihe numvise abantu bavuga bati ntacyo ndamukeneye ko hanyuma hatagira igishikira uwo muntu kiha bihakwa kumwica yiyumvira ati yo mana nararetse mwene data mukundwa aragena ntiyuzuzanye nawe murabona n'urukundo rwa bene data umengo ntibyomata ariko biramata ubuki buramata rero kubera ko yava hariya akamanuka umusozi kugira ngo aje hepfo y'umusozi rero ayo mazi y'ubwiza yatemba ku musozi mu nzuzi zitanu rero gatanu ni igiharuro cy'ubuntu Yesu ukwizera ubuntu murabona gatanu ni igiharuro cy'ubuntu inzuzi zitanu zisuka zivaho hejuru zimanuka gushika aha hepfo
down to your each one of these ages had that rock confession.
Buri kimwe muri ibi bihe cyari gifite ubwo rutare gukwatura. Abera bararindiriye. Murabona gushika muri iki gihe. Ariko vuba mpemuyera. Azosukwa. Apfa muri Kristo azozamaze. Ashyira ikidodo ku ishengero. Rero ishengero zizozamurwa. Rizoba ari igice cyuzuye cy'ima. Umugeni wa Kristo ari we. Azoba umutwe w'ibintu byose. Ubu murankurikira.
For Christ, who will be the head of all things. You follow me now?
Rero yariko aribaza rero mu ndoto yiwe yariko aribaza ati mbega ururuzi rutoya mbega ururuzi rutoya ruzotemba gushika epfo murabona rwariko rurakama rero uko byari we bwiwe rero ibi nibyo nkeneye ko mutahura uwo bwiwe yariko aribaza rimwerekeye we ubwiwe mbega yari afise mpemu yera rebe ibi nirinze kubivuga mu minsi iheze niyumvira ko ishengero rizoba rifise mpemu bikwiye kugira ngo ribitahure kandi nkumbure byoba byiza nzimice igibandu bunyine kuko sinshaka ko bisohoka ngo bije muri bene data ariko mwoshobora kuvuga mundi mwoshobora gusemerera mwoshobora gutamba mwoshobora kwiruka n'amadayimoni mugakora ibyo mushaka byose ariko ntimube mufise mpemu yera
Didn't them disciples come back
to kandi zisemerera kuko amadayimoni yazumbiye hanyuma Yesu kandi muri bo ntiharimwo Yuda mbega Yesu ntiyavuze ati kuri wa munsi aho azotira yuko abenshi bazomvumbwira ngo mwami nasenda amadayimoni mu izina ryawe kandi nkora ibitangaza byinshi mu izina ryawe niho nzoba nshingiwe mfiraho mwankora bizira be naho nigeze ndabamenya ibyo bintu si ibimenyetso bya mpemu yera nuko ko muzobamenyera ku byo bama ubu muvuga muti mwene data Branham mbega turi mbega dukwiriye kuvuga mu ndimi yego cyane izo ni ingabire z'Imana ariko izo ingabire z'Imana zitarimwo izo ngeso nziza zobera igitsitaza ubutize ntizemererwa n'Imana ibi nibyo bikwiriye kuza ubwa mbere kandi iyo ufise ukwizera ingeso nziza ubwenge kwirinda kwihangana kubaha imana urukundo rwa bene data aho rero mpemu yera aramanuka amaze akagushyira ku kidodo nk'icyo kimwe nk'uko ashyira ikidodo ku bihe by'ishengero nk'igice uburyo akorera uburyo akora umugeni wiwe nibwo buryo akora umuntu wiwe akozwe mu bintu bimwe nk'uko eva yakuwe muri adamu akagufa ko mu rubavu bw'ibi bintu mutegerezwa kugira imbere ya byose ushobora kwigira inkubi ifise nk'ibishobora ntiushobora kubyigana bitegerezwa kuba byatanzwe n'imana kandi yavutse mvutse ku mana kwigana nta kindi bitera atari umupfurungano ni nk'uko navuze murashobora kwibaza kubona inyoni bita bize iri aho n'amababa y'inuma amaditse ku mababa yayo maze ikavuga iti ndi numa si indi numa n'inyoni bita bize ikinyakabaka mwoshobora kwiyumvira inyoni yirabura ifise amababa y'inyoni bita pawo mu mababa yayo hanyuma ikavuga iti murabona ivyo n'ibintu yashyize ko ariko ivyo bitegerezwa kuva imbere bija hanze kandi bikaza n'ubukristo imana mu bushobozi bwa mpemu yera mushiki wacu yari afise ibirenge bitose igihe yamanuka hasi twese turazi mushiki wacu chef rapota kandakanda akunda n'inzu yiwe ruguru yewe na mwene data naho yoba inyererezi musezi cyangwa icyo aricyo cyose bazomugaburira kandi bakora ibyo bashoboye byose kugira ngo bamufashe yo imana yarabyemeye uruhande rwiwe nshingiro kandi ngibi mufata iki cyigwa ngibi ibitagenda neza ndajya kubishyira ku ipande ngibi ibitagenda neza neza n'ishengero rya Branham murabona hari ubwoko bubiri butandukanye bwo kwizera hari ubwoko bubiri butandukanye bw'ingeso nziza nk'uko nabivuze wa munsi ubwoko bubiri butandukanye bw'ubwenge ubwoko bubiri butandukanye bw'ubwirinda umwe yiyumvira yuko ari ibibujijwe baronse ntibabifise ntibafise ubwoko bwo kwihangana Imana ivuga iyo ni ingeso yo kutubaha Imana kandi idasuzumwa idasuzumwa ufise n'ibintu byo kuri rurya ruhande vuba na vuba ugushwana ukwihangana n'ibindi hariho ukwitwenga ukwiyitirira ko ubifise ukwizera gutangwa na kamere ingeso nziza zitangwa na kamere hariho ukwirinda gutangwa na kamere ibi bintu byose bitangwa na kamere kandi igice kinini yakiruta ibindi by'ukwizera kwacu ni ukwizera k'ubwenge mu kumva ijambo bituzanira kumenya Imana mu bwenge ariko nambi ibi bivuye hejuru yo mwene data biramutse bikubise iki hazoba ukwizera Imana kwa mpemu yera rero uko kwizera gukora iki uko kwizera kumenya ijambo ryonyine ntacyo bitwaye icyo ari cyo cyose cyovugwa kumenya ijambo ryonyine kuko ubwa mbere na mbere jambo yariyo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi ya jambo yihaye umubiri bana natwe kandi iyo ijambo ry'inye ubwaryo ryisuka mu kwizera kwacu ko mu mutwe gucika guhishurirwa kwa mpemu kandi kuri uyu mushinge nzokubaka ku ishengero ryanjye murabona atari ku byiyumviro by'ubwenge bwo kuba umunywanyi w'ishengero ibyiyumviro by'ubwenge bw'ibyo ariko ku guhishurirwa igihe iyo migenzo igihe iyo migezi y'ubuntu yasutswe kuri urya kwizera ko mu bwenge ufise rero kuri ibi uguhishurwa kwa mpemu cyo kubaka ishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora murabona ibyo byerekana yuko bazorirwanya ariko ntibazokwigera barishobora yo mbega ikintu cy'ubwiza uburabo kwizera iyi migezi itanu nari mfise ingwa ngaha ariko ndibaza ko atagizanye ariko imigezi itanu murabona imanukira ngaha ifataniriza hamwe ibi ni mpemu yera yashyizeho ishengero rya Efeso ni mpemu yera yabyaye ishengero rya Simuruna mpemu yera yatanze ishengero rya Perugamo n'ishengero rya Tuwatira mu bihe by'umwiza ni mpemu yera yubatse urya mugeni uwatoranijwe yakuwe mu madini yose mu bihe byose nk'uko hariho uwatoranijijwe umugeni yatoranijwe Yesu Kristo mpemu yera yahamagariye gusohoka uwatoranijwe kandi ni mpemu yera muri iki gihe kirya gihe gushika kugasongero mpemu yera kandi mu bantu izi ngeso nziza n'ibindi n'ubwenge no kwirinda byongerwa ku kwizera rero igihe ibuye ryo kunengesera rije mpemu yera arifata taniriza hamwe hariho umubatizo wa mpemu yera nicyo gituma ari bigufiya muri iki gihe reka ndabe ndafise ibyigwa bimwe ndananditse reka ndabe nari mfise igicapo ngaha cy'indoto ziwe murabona ntimushobora kubibona muri hariya ikiva muri mpemu yera haza iki rero azobaha ukwizera kw'insigabwenge ukwizera kwa mpemu ibyo biri ngaha hasi rero kurya kwizera kwa mpemu kumenya ijambo ryonyine ntacyo bitwaye icyo ubundi uwo ari we wese avuga nta cyiza kirimwo uko kumenya gusa ijambo namba umuntu kandi akavuza ati iminsi y'ibitangaza yararenganye kurya kwizera kumenya gusa ijambo umuntu kandi akavuza ati nta kintu nk'icyo cy'umubatizo wa mpemu yera kurya kwizera kumenya gusa ijambo uko ni ukwizera nyako kwa mpemu yera murabona ibyo ni ibyo murabona mu kumenya gusa ijambo rero icyo cyari icya mbere kiza kuri wewe ku kwizera kwawe ko mu bwenge ngaha nyine haza mpemu yera amanukira mu kwizera kwawe ko mu bwenge akakugira kwa mpemu aho rero ukwizera kwa mpemu kumenya gusa ijambo hanyuma icya kabiri n'icya gatatu rero uzogira ibya mpemu uzogira mpemu yera uzomatanisha ibi bintu byose muri wewe mu gihe mpemu yera atwikiriye ibi kuva ku kwizera kwawe gushyika kuri mpemu yera umatana na Kristo rero mucikumwe amina kuri iki kintu mu nzira yanje kiraremereye mu maboko mucika umwe murabona wewe na Kristo mubwa hamwe kururya munsi muzomenya yuko ndi muri data data ari muri jewe jewe ndi muri mwebwe murabona rero ubwa ubwo n'ubumwe bumatanye bw'umwami Imana ubu kandi rero baragaragajwe kandi bashyizwe mu myanya igihe icyo gihe gishyitse bacika abahungu n'abakobwa b'Imana bagaragajwe mbega muribuka hariya mu gitabo cya Matayo igihe cya 17:1 gushyika ku wa gatanu Yesu ku musozi wo gukayangana mwarumvise nimwumvirize ubutumwa nigishije nyine ngaharaheze nk'umwaka bwamenyekanye cyane nimwumvirize gushyira umuhungu mu kibanza ciwe tubona muri Efeso 1:5 naho Imana yagabiye kera ko ducika abana bayo murabona umuryango y'umwana avutse muri wo n'umwana rero ariko urya mwana yabafise abamuziga amaboko murera kandi namba uwo mwana atigeze aba umwana mwiza ntiyigera atorana ariko abaye umwana mwiza umwana gamburukiraze rero uwo mwana yaremerwa cyane agashirwa mu mwanya wiwe yacika samuragwa w'ibintu byose byase
And that's what God was doing.
Ikandi Johnny Imana yari kwirakora ku musozi wo gukayangana. Igiye afata umwana wayo bwitamaze kugaragazwa ko ari umwana mwiza. Murabona akandi yanesheje ibigeragezo byose. Yamujanye ku musozi wo gukayangana maze iramutwikira. Mamurazi mu isezerano rya kera bafata umwana bakamwambika impuzu nziza maze bakamwicarika. Imbere y'abantu rero bagira ibirori byo kugimugirwa samuragwa. Mu Bagalatiya hariya niyumvira ko Pawulo avyita kugira abana ba samuragwa. Ari kugushirwa mu mwanya umwana abakozi b'Imana baratahura iyo mvugo hamwe n'abasomyi bampemu ba Bibiliya ugushira mu mwanya umwana mu mayani majambo umwana yari umwana akwiye kwivuka ryiwe aho niho abapentekoti bakoze ikosa ryabo kuva bavutse mu muryango muri mpemu ye ibyo nibyo ariko rero dutegerezwa kuba ubwoko bwiza bw'abana barerwa n'umurezi mwiza murabona rero namba umuntu hari ya mugiye cha kera yiyumvira umwana wiwe yamwipfuriza kuba umwana meze neza yarondera umwi ubutsigama umwiza kuruta abandi bose yashobora kubona umwigisha mwiza kuruta abandi kuko yashaka ku umwana wiwe akura kandi akamera nkase murabona rero yarondera umutsigama wa karorero rero namba umuntu wo kwisa yo kwiyumvira ubutsigama umwana mwiza kuruta abandi bose ni gute ku mana umuvyeyi wacu rero niyigeze izana abasenyeri n'abakardinali n'aba apatiri yazanye mpemu gera kugira ngo atutsimbamwe mpemu gera n'umwigisha wacu kandi ari mu ishengero kandi atwara ubutumwa bwa data kandi rero nibiki iyo data canke ubutuzigamaje maze akavuga ati yewe data rero niyo kwigeraza n'ubwoko bw'ubutuzigama ashaka icyatsi mu nkofero yiwe murazi byoya nkuko bavyita avuga ati yo ninabwira se ikintu kinaka cerekeye urya muhungu mutoya ni intagondwa igaribyo byose ariko ninabwira se yo ushobora kunyo ngera umushahara uwo siwe bwoko bwo mu buzigama abana ababereye ubuzigama abana abereye n'umwizigirwa avugisha ukuri kandi mpemu gera avugisha ukuri gihagiye imbere y'Imana kugacu yego rero araza mbega wiyumvira ki iki gihe yora yomaramara kuvuga ati abakobwa bawe bose bamwe imishatsi yabo kandi warababujije ibyiyumviro by'abahungu bawe byara ehindukirya amadini ku buryo batacyihanganirana nivyo kandi bafata ibi mu gishingo cibi nibe mu gishingo ca biriya mbega ukuntu amaramara ariko mbega ukuntu urya zigama abana yo kunze kuza maze akavuga ati yo mana we urya mwana w'umwana nyawe ameze neza nkase yo mbega ukuntu yakunze kuvuga ivyo murabona rero se yo kwishimiye avuga ati uyu n'umwana wanje ivyo ni by'Imana yagize neza na neza ku musozi wo gukayangana murabe hari habonetse Mose na Eliya kandi Petero yaranezerewe cyane ikintu cy'inzigabwenge cyari cyabonetse Petero yaranezerewe cyane avuga ati mureke twubake isago zitatu rumwe rwawe n'urundi rwa Mose n'urundi rwa Eliya ariko ari avuga Imana yaramuhojeje yavuze ati uyu ni umwana wanjye nkunda akambimbara nimumwumvirize urabona Imana ubwayo yishyize hariya inyuma kandi uyu ni umwana wanjye Mose yarahagarariye ibyagezwe abahanuzi bari bahagarariye ukugororoka kwiwe ntiwoshobora kubaho kubw'ibyagezwe byiwe ntiwoshobora kubaho kubwo kugororoka kwiwe sinsaba kugororoka nshaka imbabazi zo kugororoka sinshobora kugumya amategeko yiwe kandi sinshobora kugutumbera ukugororoka kwiwe ariko nkeneye imbabazi ziwe kandi Imana yavuze ko ibyagezwe no kugororoka twabisanze muri yo n'umwana wanjye nkunda ni mumwumvirize uyu niwe ubu niwe nyene rero Yesu yari yarumviye Yesu kuma n'Imana yamushize ku mwanya uyu niwe rero igihe umwana yabyawe na mpemu yera mu muryango w'Imana kandi yamenye ko afise izi ngeso nziza muri we iyi Imana ishobora kubona ingeso nziza ubwenge kwirinda kwihangana urukundo rwa bene data no kubaha Imana muri we rero Imana imushira ku kidodo cyangwa ikamushira ahantu hanaka rero aho ni hamwe ucubona abahungu n'abakobwa b'Imana rero
God placed him positionally, this is him. Now when the member is born by the Holy Ghost into the family of God and is proven to have these virtues in him, that God can see virtue, knowledge, temperance, patience, brotherly kindness, and godliness in him, then God seals him or places him.
Amen.
There. That's when you see the sons and daughters of God. Then
rero mu banyefeso kane mirongo itatu havuga hati kandi nimukababaze mpemu yera w'Imana yashiriwe bashyiriweho kuba ikimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa rero bamwe muri mwebwe b'abatisite mushaka kugendera mu mutekano w'ibihe bidashira ubu namba mugeze kuri urwo rwego nzohagarara hamwe namwe n'umutekano w'ibihe bidashira namba ugeze kuri urwo rwego ariko asangwa ari ukuvuga umuntu wese yovuga ati nabaye umunywanyi w'ishengero ry'ababatisite n'umupresbiteriya mfise umutekano w'ibihe bidashira ivyo si ubuzima bwawe bwite buragaragaza ko utabufise kugeza hibitibonekeza kandi Imana yarakugize samuragwa maze igushira ku kidodo kugamwemu yera mu bwami bwayo rero nta kubuvamwo uri mu mutekano udashira izere ntimukababaze mpemu yera w'Imana aho mwebwe mwese n'ingeso nziza zanyu zose ziva ku Mana yabashyiriweko kuba ikimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa nizera ko hari umugeni yatoranijwe nizera ko Imana yavuze ko izogira ishengero ridafise amarabaga canke injebejebe nizera gutoranywa k'umugeni yatoranijwe ategereje kuba hariya nizera ko nzobana nawe murabona kandi ndi kumwe nawe rero ni ahanje gukorera agakiza kanje bwite hamwe n'Imana kugeza ibi bintu byemezwa n'Imana hanyuma rero ngashikwa ku kitoto mu bwami bw'Imana aho niho hari mwemera aho niho hari ibikorwa by'Imana nyabyo biriko ibimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa ibyo yari indoto yiwe n'irumbiriye ko yari byiza ubu ku bw'ibyigihe akoze ibyigihe ririya shengero rije muri iki kibanza cyangwa umuntu ishengero rizo ba hariya reka ndabivuge neza rwose kugira ngo mubitahure ishengero ryatoranijwe kuba hariya nshaka kuba hamwe naryo ariko uburyo bwonyine nzoba hamwe naryo nuko mbi igice cyaryo mbega mbi igice cyaryo gute kuba muri ryo ndaryinjiramo gute kubwo mubatizo kubwa mpemu umwe ariko rinto ba mbere 12 kuri mpemu umwe ariho twese twabatirijwe ngo tube umubiri umwe umubiri umwe twabatirijwemo ariko ntimushobora kwishyira ku tuntu dutoya muvuga muti navutse mu ndimi ndamufise mu gashosohoka aho hanze maze mugashavura mukarahira hanyuma mukabandanya murabona uko ni ugushyira amababa y'inyoni bita pawo ku nyoni yitwa jiyenjayibe murabona ntimushobora kubikora ubuzima bwawe bwite bugaragaza ko atari byo ariko ibyo bintu biriko birakorera muri mwebwe ku by'Imana aho rero muriko ikidodo rero ntabyo kubyihomekako uri we wenyine gusa aho niho akwerekwa ugutunganye mpemu yera ibikorwa by'Imana ibintu byose bigaragazwa kubera iki wewe na Kristo mwabaye umwe nizera ko ibyo mwabitahuye wewe na Kristo mwabaye umwe nari mfise ikintu kimwe nanditse ngaha nashaka kwiyumvira ko bituzana hari ubuzima rero ucuba ubwira ubugingo butashira rero ndafise kazi induzi y'ikigire kingaha di amfatayiki danoxi ubundi munsi nize ku ijambo rinaka ubu muri Yohana 14 cyangwa Yohana 3:16 turabona ahantu hamwe havuga hati ahabwo ubugingo buhoraho ahandi havuga hati ahabwo ubugingo budashira ariko mu Kigiriki mu nsiguro y'Ikigiriki mu Giheburayo havuga ati ubuzima butagira iherezo. Ijambo ry'Ikigiriki ryandikwa a i ne i o a ne ni hafi nka a e o ne a e o ne ahantu hadashobora kuba ni igiharuro kidashobora guharurwa kirenga amamiliyoni n'amamiliyaridi, ariko ibi ni igihe kidaharuri ku bugingo budashira. Kandi ijambo ry'Icyongerezwa ryacyo n'ibihe bidashira turabizi nk'igice kidaye nk'ibihe bidashira ibihe bidaharurika cyane ubugingo butagira iherezo. Murabona kandi namba mwararonse ubugingo butagira iherezo mushobora guhona gute? Mwabaye igice cy'ibihe bidashira kandi hari ikintu kimwe cyonyine cy'ibihe bidashira. Satani n'uwo ibihe bidashira oya ahinduka Satani kuzimu, siji bihe bidashira kuzimu yararemwe, siji bihe bidashira kandi iyi mibiri siji bihe bidashira yararemwe. Ariko mpemu w'Imana n'uwo ibihe bidashira ntiyigeze agira itanguriro kandi ntazokwigera agira iherezo. Kandi uburyo bwonyine dushobora kugira ubugingo budashira bivuye mu ijambo ry'Ikigiriki zowe isigura ubugingo bwite bw'Imana. Dufise ducika igice cy'Imana iyo tubaye abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi dufise ubugingo buhoraho. Rero igihe cy'ubwo bugingo twebwe witanguhura iri jambo kuva ngago shikariya gitahura ko ari ubugingo budashira, ubugingo butagira iherezo n'ubugingo bwite bw'Imana muri twebwe. Amina. Ubundi munsi mu rugendo nagize ikiganiro n'icyabona cya Yehova, rero atagusuzugura ukizera ko uwo ari we wese. Turabafise benshi muri bo bahindukiriye Imana bicaye ngaha bavuye mu byabona bya Yehova. Umwe umwe mu bajejwe imibereho y'ishengero yari icyabona cya Yehova yari none yarakijijwe we n'umuryango wese, yari umusomyi mwene data Wudu n'abandi bene data bene wabo bose n'abashiki biwe. Ubu nka bose muri bo barinjiye bararonze mpemu yera kubera ukwerekwa kw'Imana kwarababwiye ibyo bari bakoze n'ibyo bari murabona byarakoretse. Rero ariko ngaho ibyabona bya Yehova mu gitabo cyabo havuga yuko impemu duhema ari ubugingo. Rero ibyo ntibishobora kuba byo. Impemu muhema si ubugingo namba aribwo uri urumwanya umwe ubwoko bumwe bw'ubugingo. Umwanya ukurikira uruwundi muntu yahemye burya bugingo murabe aho muba muri. Rero impemu n'umuyaga, kandi umuyaga nico uhema mu mazuru yawe. Rero bafata ibyanditswe kuva inyuma Imana ihumekera mu mazuru impemu y'ubugingo, umuntu acaba afise ubugingo. Rero ndashaka kuba bazi ikintu kimwe, namba yari umuntu n'ubuhe bwoko bw'impemu yahemeye imbere yuko Imana imuhumekeramo impemu zayo z'ubugingo. Murabona n'ubuhe bwoko bw'impemu yari umuntu yahema muzima. Yemwe rero namba ibyo biruko, rero igikoko cyose n'ubugingo buzima, kuko ibihema ubugingo bw'umuntu n'ubugingo bwacu n'ibindi byose hamwe. Rero Yesu ntiyorinze gupfa ikimazi cy'igikoko cyari kuba gikwiye. Murabona kubw'ibyo mwene data icyo cyiyumviro ntigifise ishingiro, ariko icyo Imana yakoze yahemye impemu z'ubugingo budashira. Amina. Maze ahinduka ubugingo buzima, ubugingo budashira mudashobora gupfa. Rero itegereze ubu tugiye kwinjira mu buki gushikano mu inkokora zanyu murabe yamuhumekeye mu impemu z'ubugingo budashira mu mazuru, maze acika ubugingo budashira, kuko Imana yarahumetse sico ibiremwa byakoze, ariko icyo Imana yakoze yamuhumekeye mu impemu z'ubugingo mu mazuru maze acika ubugingo buzima. Rero mubwira muvuga muti Adamu yarapfuye mwene data Abrahamu, ariko mwibuke imbere yuko Adamu apfa yari afise umwagazi w'intama wamucunguye. Haleluya. Abo yamenye mbere yarabahamagaye, yafashe umwagazi w'intama wo kubacungura, yari ikigereranyo. Adamu yaraguye, rero umwagazi w'intama watanzwe kubwa Adamu, kuko mu mazuru yiwe hari hamaze kujamo impemu z'uhoraho Imana, maze acika ubugingo buzima. Yari umwana w'Imana ntizari impemu ziwe nk'uko ijambo ry'ikinyafurika rivuga, sinzi ijambo ry'ikigiriki bakoresha kuri ico ubunyene, ariko ijambo ry'ikinyafurika rikoreshwa bavuga amoya. bisiguru umuyaga inkomezi zitaboneka ibikoko bihumeka moyaha abanyabyaha bahumeka amoyahe reka rero kuki twarwanira ubugingo budashira nambara ubugingo budashira bwabuhumeka muri twebwe mu mpembo ni kuki twarwanira ubugingo budashira biraduhindukirira mwene data murabona ntizishobora kubikora namba ariko imana by'umwihariko kuri adamu yahumetse impembo z'ubugingo budashira kandi yacitse umuntu wo mu bihe bidashira hamwe n'imana yari afise impembo nkomezi nk'imana yari imana ntoya yari imana yo ku isi atari imana yo mu ijuru rero imana yo ku isi nta n'umunsi umwe abana b'imana bazosubira bashike imana yesu yarabivuze nti mu byanditswe mu byagezwe byanyu ko muri imana rero namba mushobora kwitabo yise imana b'imana yagendereye ni gute mushobora kunshira ku iteka mukavuga mu gihe mvuze ko ndi umwana w'imana murabona ubu twinjiye mu kintu cy'ibyina rero mwitegereze ibi mu gihe tubisigura rero ngibi ubu ni umwana w'imana ariko arakora ikosa arazi ko ariko arakora ibitari byo rero mwibuka adamu ntiyahenzwe bibiliya ni kwivuga cyete cya mbere cya timoteyo gatatu adamu ntiyahenzwe ariko umugore niwe yahenzwe yari mu bigabitanyo agwa mu bicumuro adamu yagendanye na eva kuko yari umugore wiwe cyo kimwe na kristo ntiyahenzwe na satani ariko yinjiye mu rupfu hamwe n'umugeni yagiye kuba hamwe n'umugeni kugira ngo ashobore gucungura ishengero adamu yamenye ko yari mu makosa rero yarasohotse gusa kumwe na eva murabona ariko hariho umwagazi w'intama watanzwe ku bwabo kugira ngo bacungugwe kandi iyo myagazi y'intama iki gihe yari yaramenywe n'imana mbere kandi imana yari yahamagaye hariho umucunguzi nta muntu ashobora kuza kuri jewe data atamukwegere kandi abo data yampaye bose bazoza kuri jewe sibyo rero hariho umwagazi w'intama watanzwe kuva ku itangiriro ry'isi aha amazina yabo yashyirwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama umwagazi w'intama waratanzwe kugira ngo ucire inzira y'ubuntu buri muntu wese muri wo yo kujya mu izuba umwagazi w'intama yatanzwe umwagazi w'intama wa adamu rero murabe mu gihe cya adamu yari afite umwagazi w'intama rero ibyo ni ishengero ry'uno munsi sinshaka kuvuga ishengero mbega murazi simvuze ibi ngo ndogote kandi sinshaka ko bititaza umuntu n'umwe sindi ngaha ngo nkore ibyo nk'uko namaze kwisigura ndi ngaha ngo mfashe ariko ibyo ndiko ndagerageza gukora mbega murazi mu by'ukuri aya mashengero si amashengero hariho ishengero rimwe gusa yari imigwi murabona n'imigwi nta kintu mufise byose ni byiza ariko jewe nshaka kubereka mu mwanya mutoya ko ari imigwi yo byonyine muri abanywanyi b'umugwi metodiste b'umugwi presbiteriyani b'umugwi pentekoti bijyanye n'ibyo ego imigwi murabona ntushobora murabona amashengero mu by'ukuri ni imigwi aho abantu bafise ibyiyumviro bimwe bahurira ko ariko ishengero ni rimwe kandi ntushobora kuba umunywanyi w'ishengero urivukiramo kandi igihe urivukiyemo uru rugingo rwaryo nicyo kimwe nyine n'umuryango wanjye maze imyaka 55 ndi mu muryango wa Branham ntibigeze bansaba ngo mfate n'uwo muryango kuki sintegerezwa kubifatanya n'uwo muryango navukiye muri wo mu muryango wa Branham kandi mwavukiye mu ishengero uba yandi mahuriro warigeze wiyumvira ibyo ego mugenzi umunsi umwe nariko ndatema ibyatsi kandi nariko ndabyiyumvira ko yemwe ishengero rihambaye ryera katolika niko baryita nariko ndabandanya nk'uko ntema ibyatsi hanyuma ikintu kinaka kirampagarika guma kimbwira giti ntugahamagara ibyo icyo narabye impande n'impande ntangura guca ibyatsi ubugira kandi kirampagarika kivuga kiti ntugahamagara ibyo uko cyavuze kiti n'amahuriro nk'ayandi si ishengero hari ishengero rimwe murabona n'abanywanyi b'amahuriro kuko ushobora kwifatanya n'ihuriro ariko ntushobora kwifatanya n'ishengero ishengero warivukiyemo uhinduka umunywanyi waryo mu kuvuka kwa kabiri rero ubu mwanyi w'umuryango mwene data namushiki wanje muri byo ubu mundeke ndabasomere muri amfata inkingi diagnostic hano iki kintu kinaka mu byajiro Yohana 13 ni byajiro Yohana byamfata inkingi diagnostic hano kandi gusa murabe ibi ingene bipfuga ningene ingene ari byiza bikubigereranya gusa n'ibi byajiro Yohana 13 ni byiza ubureka dusome nga mu bya mwanya mutoye n'imyumvirize bi neza mu byajiro Yohana 13 hatumwe muri ba marayika kandi bari bafite zanzabya ndwi avugana nanjye ndiko ndabibasomera ndabikuye muri the lexicon bafise ngwino nkwereke iteka rizocigwa ko maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi kandi twese turazi ko ari Vatikano hano turafise umushitsi wo kwiyinga hariya kivuye mu ishengero katolika kitubwira neza na neza ibyari byo murabona kandi iyi nyishu navya ivuga iti ariko rindira gatoyi yavuze ati harabaye warabaye ubwoko bwinshi bw'amazina yavuze ati yoshobora kugira amajina amajana 665 ariko rindira gatoyi yavuze ati izina ryawe rishobora kugira amajana 6 ariko navuze nti nicaye ku mazi ndwi Kumiso zindwi nganzisi naho murabona murabona ukuntu kuri murabona nkwere kiteka rizocigwa maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi amazi y'icyajiro Yohana 15:17 ni ya moko y'amakungu y'abantu murabona uw'abami bo ku isi basambana nawe ababa ku isi bakaboregwa vino nizo busambanyi bwiwe mbega ubu nibiki amajana mu bugaragwa ndi muri mwe anjana mu bugaragwa ndi mu bimwemu amfata iteke danox rero murabona maze mbona umugore yicaye ku gikoko cy'agahama cyuzu y'amazina ya marogotano rero
full of blasphemous names now
rero muri King James yavuga hati cyuzu y'amazina ya marogotano mukanya gatoyi gusa kandi ndabisanga ngaha mu munutu umwe gusa ibyashiriwe Yohana igice cya gatatu ni byiza ngibi ibiri byiza byashiriwe Yohana ino shaka kuvuga 17 atari indwi 17 ubu mwumvirize ku murongo wa gatatu anjana mu bugaragwa ndi muri mwemo mbona umugore yicaye ku gikoko cy'agahama cyuzuye amazina y'amarogotano
But the original Greek
nuko mucongereza babitanga ariko mu kigiriki cy'inkomoko muri Danox havuga nuko mu byakiriwe Yohana 13 n'umubiri yarandongoreye muri mwemu mu bugara bw'amazina abonye umugore yicaye ku gikoko igikoko cy'agahama cyuzuye amazina ya marogotano ibyo biratandukanye cyane rwose kuva ku mazina yo kurogota gushika ku mazina ya marogotano mbega ni igifiki kandi tu rero yari nyina w'abamaraya
That would take the Roman Catholic Church but twese turati byariko nibiki
tutegerezwa kuba yemwe ivyo no kuri ivyo twayafashe ishengero ya Katolika ry'Iroma ariko ryuzuye amazina ya marogotano Methodist Baptist Presbyterian Lutheran abo bose biyita amazina ya Imana amazina ya marogotano itandukaniro binini ya hagati ya mazina yo kugororo yo kurogotana amazina ya marogotano biyita ishengero ry'Imana kandi biyerekana ubwoko imbere y'isi nkino n'amakarata no kunywa inzoga no gukora ibitabereye n'isupu yo kumugoroba nibindi bintu nikindi cyari cyo nibintu byose biremewe hari shengero rimwe gusa urivukiramwo nturitsamo hari ya kugeza wogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama hanyu ugashirwa ku kimenyetso na mwemu yera niri hetano kandi rero hagati y'amazina yo kurogotana amazina ya marogotana murabitahura natahu ivyo muri kino gitondo igihe nariko ndasoma ngaha ndiko ndamanuka ikintu kimwe gusa cyambye kiti injira mu cumba cyawe utore danyo yemwe nukuba hagusa nityo ninjiye hanyuma nugura mu byashyiro Yohana 17 nibazaga ni kukushaka ko nsoma ibi natahuye gusoma ubwo nyene ndabishikiriye ngibi naciye nkori karamu maze ndabyandika navuze ngibi rero bamvugiriza indirimbo rwanya madini nayo mazina ya marogotano bita ubwabo amashengero y'Imana n'amashengero ya Kristo n'amashengero ya Methodiste n'amashengero y'amahuriro samashengero ishengero ni rimwe iryo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo none ntirihe umubiri unyegejwe wa Yesu Kristo uri kurakorera mwisugizwe n'umunywanyu wari we wose wo muri aya makoraniro yobaye umunywanyi w'umubiri wa Kristo utegerezwa kuvukiramo atari ukuwifatanya nawo hanyuma kwifatanya naryo n'amazina y'amarogotano uyu mugore ubushobozi bwiwe kandi murabona neza na neza ubu ahantu batwara abantu bose bafite ibyiyumviro bitandukanye ku byerekeye idini ryo kubatwariye Alaska mwarabibonye ukwizera kwacu bose kudafashe none ni iki inama mpuzamashengero y'isi kandi abakatolika bavize ikoraniro ryabo rihambaye muri uyu mwanya hariya i Vatikanaho bariko baragerageza kandi abo basengeri bose n'abandi bariko baragerageza guhuza kurwanya ubukomunista isi irwanya ubukomunista hanyuma gusa ku bakiyunga na katolika niko biri uno munsi ngibi nk'uko navuze turi hafi guhomba turagurana turakotesha amaherugu mu matagisi tuzoriya mu myaka mirongo ine uhereye uno munsi aho niho tugeze ninde afise amahera yo muri iyi si y'ishengero katolika boya kurana gute leta zunze ubumwe za amerika kugumya ayo mahinguriro y'itabi na wiski n'ibindi by'ukuri bazoya kurana na kuriyayo igihe babikoze badandaza ubusa muragwa bwabo neza na neza ku ishengero katolika ry'igikato ry'i roma tuyiyunga rabibi biratwahuritse biratahuritse gusumba gusoma ikinyamakuru ngibi murabibona n'abametodista ababatista abapresbiteriya no kubandanya biyita ubwoko ishengero ry'imana katolika ubwoko bw'ibintu byose n'inkomezi z'icyo gikoko cyuzuye amazina y'amarogotano biyita bo nyine ndi navutse nagiye ngaha ku bitaro si kera cyane nagiye nari ngiye gusengera umuntu navutse tugiye ku nari mawe yari mawe navutse ntitugira dusengere mawe hanyuma uwo mupfasoni yavuze ati kwega kirya gihuzu navutse nti mbega turi umukristo yavuze ati turi abametodista navutse nti urakoze nibajije nkumbure yuko wari kwizera narakeze gusa cya gihuzu hirya no hino yanjye murabona rero ntambu utari umukristo ibyo biratandukanye murabona ariko turi abametodisi uko no kurogota cya gikoko amashengero yiyita amashengero z'amashengero mureke menye neza yuko byafashwe ku ipandego z'amashengero bo ni amahuriro abantu biyunga nayo ariko ntimushobora kwiyunga n'ishengero ry'imana nzima uvukira muri ryo kubwo umubatizo wa mpemu yera kandi igihe ubatijwe na mpemu yera izi ngeso nziza zishirwako ikidodo muri wewe na mpemu yera kandi rero uwabyawe n'imana nta cyaha akora ntashobora ngibyo yo mana we tuvuga gusa umunsi wose sibyo
The church is a mystical body
umubiri wa Kristo utaboneka wabyawe na mpemu w'Imana yo mbega wa mwabitahuye ishengero ry'Imana ryabyawe na mpemu w'Imana Imana yahumekeye mpemu mu maturo mu buryo bwa mpemu ya Adamu hanyuma acika ubuzi abufise ubugingo mbega uraza abapentekoti cyangwa ishengero ry'ukuri rya pentekoti ryabyawe na mpemu w'Imana mureke ndabasomere ikintu kinako mwanya mutoya gusa kijyanye nabyo mureke ndabe umunota umwe wera Yohana ndizera ngiye turamenya nambi ishengero ry'Imana riri cyangwa ritari wera Yohana mureke turabe ndizeraho ni nka 16:19 byiza ngaha ndizera turahafise ngaha nyene mureke ndahasome hanyuma mubone nambi ishengero ryabyawe cyangwa ritavyawe na mpemu w'Imana nk'uko Adamu yari ameze ku itanguriro murabe nuko kuri uwo munsi uhwibiriye ni wo munsi wa mbere w'iminsi indwi inzugi zari zugaye harigishwa bari kubwo gutinya abayuda Yesu araza abahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe amaze kuvuga atyo abereka ibiganza byiwe no mu rubavu maze abigishwa baranezerwa babonye umwami maze Yesu Yesu yongera kubabwira ati amahoro abe muri mwebwe nk'uko Data yantumye niko nanjye mbatumye murabe Data yamutumye yagiye muri we kandi Yesu igihe atumye umwigisha agenda muri we wa wundi nyine yatuma Imana avuze iby'abahumekera ko ati nimwakire mpemu yera ishengero ryabyawe na mpemu w'Imana igihe iki gihagararo cy'ibumba ubwacyo hariya cyarangije mpemu w'Imana ahumekera kuri bo ati mwakire mpemu yera rero muri abana b'Imana washobora kwiyunga n'ikintu icyo ari cyo cyose cyaka ariko namba wavukiye mu ishengero ry'Imana nzima wabyawe na mpemu w'Imana Imana yabahumekeye ko hanyuma ivuga iti nimwakire
receive the Holy Ghost
Hemujera, yo manawe, nityo singo hanyuma winyunge, shiri zina ryawe hariya, kandi hamwe n'iminsi mikuru, bagaburi isupu n'ibyo bindi byose bijana, winyunga n'ihuriro, urashobora kwiyunga n'ihuriro rya Methodiste, ihuriro Baptiste, ihuriro Presbyterian, ihuriro Katolika cyangwa ihuriro Pentecost, ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kwiyunga nacyo, ariko ari kuriyunga n'ihuriro, ariko igihe ubaye umwana w'Imana, wabyawe na Mpemu w'Imana, amina. Tiza wobireka hariya nyene rero ni byiza cyane. Ubuzima bw'Imana nabwo buri ngaho muri wewe. Niko Yesu yavuze umwanya mutoya gusa. Yesu yavuze ati ndi umuzabibu. Namwe muri amashami. Rero murabe kuki barondera gutonganya Yesu. Ugutongana kwabo na Yesu kubera ko yari umuntu yigira ubwiwe Imana. Yari Imana. Imana yari muri Kristo murabona. Kandi yarabibabwiye yavuze ati nimundabe si jewe ni data kandi data aba muri jewe. Yo. Murabona rero bari ko baraba kuri uwo mubiri mutoya wabyawe na Maria. Murabona uwo ndi yari Imana urya yari umwana w'Imana. Ariko Imana yari muri urya mubiri.
It was God.
Yari Imana yavuze ati namba ntakora ibikorwa bya data rero ntimunshire urubanza ariko ninde muri mwebwe ashobora kunyagira igica ukutizera ijambo irihe jambo Imana yavuze ritashitse muri jewe icaha n'ukutizera ninde muri mwebwe anyagiriza icaha n'ukutizera nimunyereke namba ntakora ibikorwa bya data rero ntimunyizera ariko namba nkora ibikorwa bya naho mudashobora kunyizera mwizera ibikorwa nkora kuko binshingira intahe atari uko data ari muri jewe shingira ntaho bwiwe kuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza nise murabitahuye yemwe ubugabo bw'ingo nyene bwari mu musabibu nabwo buri mu mashami mushobora gute kwiyunga nabwo ibikunda ibikunda narabonye igiti si kera cyane mu murima wa mwene data Sasharitse muri Arizona cyari gifite ivyamwa bitandukanye by'imicungwa kuri cyo cyari giti cy'umucungwa umucungwa witwa Navel ariko cyari gifise ndi mu mandarine tangero na pamplemousse cyari gifise ubwoko bwose narahagaze ndaraba kuri ico giti hanyuma navuze nti mwene data shari tushaka kumbwira yuko ico giti ari giti cy'umucungwa yavuze ati atangeka kandi navuze nti yebwe gute bigenda gute navuze nti ndabona pamplemousse ngani mandarine nga tangero nga n'indi mu ngaha n'ibindi byamwa byose bigenda gute yavuze ati yemwe murabona byo rorokewe ko yo yavuze nti yemwe ndashaka akukubaza ikintu kimwubu wa muri pamplemousse n'indimu reka rero mu mwaka uzahazokwa miki hazokwama rero umucungugi uvuye kurayo yo oya yavuze ati hazokwa indimu kurayo murabona yo navyaye navuze nti urakoze murabona ushobora gukora ibyo ntushobora kwifatanya ariko yavuze buri giti kimaze ikiringo cy'umwaka amaze kikazana ishami rishasha amaze imicungwa namba igiti ubwacyo kizanya amashami kandi ibyo twagerageje gukora ni kuba abanywanyi biyunze nawe kandi tuba munsi y'izina ry'ubukristo kuko nk'uko twobivuga mu mvugo isanzwe turi ibyamwa byo mu bwoko bw'imicungwa ishengero rya gikristo ariko igiti bwacyo camye igiti bizomera nk'igiti cya mbere camye namba igiti cya mbere caramye banditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumi mayao namba wo kwa mikindi kizo kwa migitabo cy'ibyakozwe n'intumwa inyuma y'icyo nicyo rero uriko urifatanya gusa nihurira ariko igihe uvutse kwikiye kuri icyo gituronko icyamwa kuko n'ukuri uronka icyamwa ari kuzokoziga iki ufise ishusho y'ukubaha Imana kandi ugahakana ubushobozi bwabo uhakana ibimenyetso uhakana ibitangazo uhakana mpemu yera uhakana kuvuga mu ndimi uhakana igere kuhakana uruvugishwa uhakana gukira indwara kandi rero wiyita wewe ubwa w'izina nta gitangaza mpemu yera yavuze ati inkomezi imigwi y'abantu yuzuye amazina y'amarokotano atanteka niko biyita ubwabo abakristo bafise ishusho y'ukubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwako va muri iryo nzira kuko muri bo harimwo abatwara abagore batagira imitima baremerewe n'ibyaha batwagwa no kwifuza ku bwoko bwinshi
ubwoko bwose bw'idini shengero rishinze imizi cyane hamwe n'ubu bwoko bw'amashyira hamwe n'abuda bwoko bw'amashyira hamwe gute ku bijanye n'ishyira hamwe rya Yesu Kristo murabona turafise ibindi bintu kandi twararemereye ishengero ubu ngibyo turashobora ntushobora na rimwe kwiyunga n'ishengero wiyunga n'ihuriro umugwi w'abantu nk'uko gusa ihuriro rimeze turitsera ibi turafise amategeko yacu turafise amabanga yacu n'ibindi ukora muri ubwo buryo nyine wiyunga gusa nico twita ishengero ariko ntushobora kwiyunga n'ishengero wiyunga n'abanywanyi b'ihuriro atari ishengero kuko wavukiye muri iryo shengero mu giti ubwacyo ubu turindira akanya gatoyi nimwitegereze ndarangiza inyuma y'umwanya mutoyi nimwitegereze murambabarira sinashatse kuvuga ibyo nimwitegereze nimurabe nambi imana yashyize hamwe uyu mugeni hamwe n'irya mpemu rero izoshira hamwe umuntu ku giti cyiwe hamwe n'irya mpemu urabona rero uvukiye muri burya bwami kandi rero ubugingo bwawe muri irya shengero buri muri irya shengero kandi narirya hanyuma ubugingo bwari mu gishishwa igihiti Yesu buri mu mwami munywanyi yashyizweho imana ishimwe n'ibintu nyine nkora ibikorwa nkora namwe muzobikora hariho umunywanyi w'ukuri w'umubiri wa kristo ntabwo uko by'izindi by'izina rihometswe ko ibikorwa nyezina by'uwo muntu bigaragazaho apfa ubuzima bwiwe bushingira intaha icyari mbegura umunywanyi wuwe ukomoka mu wuhe mubiri umubiri wa kristo rero ni hehe wifatanije nawo si nifatanije nawo navukiye muri wo murabona navukiye muri wo ntutegerezwa kubabwira barazi ibyabaye mwebwe ni gute mushobora kwatsa igiterekwa kw'amatara mugaca mucubika ko umufundikizo niko Yesu yavutse murabona oya igihe uvukiye muri ubwo bwami bw'imana rero ubugingo nyine bwari muri Yesu rero urishimira ubugingo rero mutegerezwa gusaba abantu kuza kuri arutari ntutegerezwa gusaba umuntu kanaka nuze kurondera abo bari kuri arutari
You're sealed with the Holy Ghost. Now do you know what the Holy Ghost means?
Ibintu biza neza na neza birisukira mu kwikora kuko bimatanisha igishashara muri wewe wunze ubumwe n'imana umatanisha igishashara na mpemu yera none murazi icyo mpemu yera bisigura ntibisigura narasimbasimbye ndavuze urwamo nariyunze ukuntu gutangaje ibyo ni byiza narasimbasimbye naravugije induru kandi nariyunze ukuntu gutangaje navuze mu ndimi ndize ra mpemu yera kwavuga mu ndimi atange heka narasobanuye ngo mugenzi ndizera ibyo nye nariko byo sibyo ibyo sibyo ndiko ndavuga hashobora kuba ivano ngaha hashobora kuba ivano mu kwihangana kwawe rero umuntu kanaka agukubise ku ruhande rumwe mu maso urahindukira inzurundi uri kuvuga uti iyo ndyarya y'umwanda rero hariho ivana ahantu hanaka riva byo babyizi byo tubyihojeje ni byiza ariko murazi ibyo nshatse kuvuga ariko iyo wamatanishije n'umubiri wa kristo rero uba wuzuye mpemu yera kandi buri umwana w'imana yo nari nifuje kuba mfise nk'iminota icumi ngo nsome ikintu kimwe hano ariko woshobora kunyihanganira iyi minota cumi nshaka gusoma ikintu kimwe gatoya gusa rero mu by'ukuri ibiharage ntibijya kubyigira ndabibemereye murabona ntiwosoma gusa ibi umwanya mutoya gusa ni byiza cyane ku buryo tutobiheba mfise ibintu bikeya ngaha binjemo gusa nari nifuje kuvuga reka turabe muri Uwera Yohana igice cya gatatu havuga ibyerekeye ubugingo budashira reka turabe gusa avuga ku byerekeye icyo kibanza cy'ubugingo budashira ubugingo bw'imana ubu rero nimurabe hano hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu yari umukuru mu bafarisayo rero aza kuri Yesu mu ijoro aramubwira ati mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku mana nta muntu ashobora gukora ibimenyetso kiti imana iri kumwe nawe rero bo abo bashinga ntabe bo mu ikombe bamenye ko we yari umwana w'imana bari babizi aha hari umukuru wabo aha nyene amubarira ati turazi yuko uri umwigisha yavuye ku mana kuko ubugingo nyine bw'imana butemba muri wewe murabona turazi yuko inyigisho zawe zitari izawe bwite zipfa ku mana kuko imana izigaragaza murabona ubugingo bw'imana butembera neza na neza muri wewe ubu nimurabe Yesu aramwishura ati ni ukuri ndakubwire iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'imana
Yo mana we kire tubaye umunywanyi w'ishengero ryanje yo murabona ingene babihusha murabona Yesu hanyuma Yesu aramwishura ati nukuri nukuri nakubwira iyo umuntu atavyawe n'amazi namwe ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana ikivyawe na n'umubiri naco n'umubiri ikivyawe namwe naco nimwe nutangazwe nuko nkubwiye nti murakwiye kuvyaga bwa kabiri umuya guhuta ugomba murabona uragenduka garuka nyene murabona uragenduka garuka murabona umuya guhuta ugomba ushobora kumva igihuhuta aho ushobora kumva igihuhuta cyangwa ariko ntumenya aho uva n'aho ujya uko ni kamera byawe na mpemu yera niko demo aramwaza ati ibyo bishoboka bite Yesu aramwishura ati ni wewe mwigisha wa Bisirayeli kandi ntutahura ibyo araba hariya mwene data urupapuro rw'umutsindo ddphdl zibiri de murabona kandi ntimunzi ibintu ni ukuri ndakubwire twebwe tuvuga icyo tuzi kandi dushingira nta icyo twabonye ariko ntimwemere igishinga nta icyacu turazi ibi bintu twarabibonye turabizi kandi ntunakiri icyabo na cyacu umunywanyi w'ishengero murabona ko nababwiye iby'isi ntimwemere none muzokwemera mute ninababwira iby'ijuru rero mwumvirize kuri ibi ngaha ntegereze
And no man has ascended up to heaven, but neither come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Figure that one out.
Murazi igihe kimwe yavuze ati mwiyumvire iki kuri Kristo n'umwana wande bavuze bati n'umwana wa Dawidi yavuze ati none ni kuki Dawidi muri mpemu yamubwiye ati uhoraho yabariye umwami wanjye aticara iburyo bwanje ni gute yoshobora kuba umwami wiwe n'umwana wiwe nta muntu yamubakije ikindi kintu mu byahishiriwe Yohana yavuze ati ndi umunago wo ku gishyitsi cya Dawidi murabona ndi umuzabibu namwe muramashami ndi itanguriro nari imbere y'itanguriro nari itanguriro kandi nta nari n'igishyitsi cyiwe rero ngaha yavuze ati nta muntu yamanutse avuye mu ijuru kiretse umwana w'umuntu ari mu ijuru
Umupfasoni yarambajije igihe kimwe ikibazo navuze nti nyishura iki
yavuze ati ninde Yesu yasenga mu itongo rya Getsemani navuze nti ninde yavuga igihe yavuga ati nta watutse mu ijuru atari umwa wamanutse ava mu ijuru niwe mwana w'umuntu wo mu ijuru nguyu ahagaze neza ngaha ku gasongero k'inzu ariko aravugana na Nikodemu kandi avuga ati nindi mu ijuru ibyo ni byo muze tureke ibyo gushika mu ijoro mbega muvuze ngo iki igihe kiriko kirare yo mana we ndabaretse bizirikane kuri ngo umuhingamo mbega winjira gute mu ishengero urivukiramo biciye kuki mpemu yera mpumekera mpumekera mpemu w'imana nzima mpumekera ibyo ni ryo sengesho ryanje reka mpemu yera mpumeke gusa yo mana we kuki uhumekera ku imana ni iki nashyizwe ko ikidodo mu bwami bw'imana nzi ko aho natura ubwa mbere nizeye Yesu Kristo ego rero kukwizera kwanjye nongere ko ingeso nziza ziva ku mana hanyuma ku ngeso nziza zanjye nongere ku bwenge bw'ijambo ku bwenge bwanjye nongere kukwirinda kwigumya ibyo ndabikunda gihugu cyanjye ni wewe ndirimba shira urugori rw'ukwigumya ku bugingo bwanjye kuva ku ruzi rukayangana gushika ku rundi murabona kwihangana yo mana we ibigeragezo ntimwiganyire satana zobibahara zobibaha ubwanyu ubu ndiko nduga nduga ingazi murabona ndongekia ingeso nziza ubwenge kwirinda ubu naho ntegerezwa kongera ku kwihangana n'ubu nta n'ubu mpemu yera fise hanyuma amaze kongera ku kwihangana nongera ko kubaha imana ibyo murazi ibyo ari byo kumera nk'imana ibyo ndabyongera ko sinitwara nabi ngenda nk'uko bibereye umukristo w'umushinga ntaye ibyo ntibibe ibyo nishize ko nikintu muri jewe urukundo rw'imana rubira gusa murabona murabona si ukuvuga ngo mugabo ibyo nawo bikora ariko nkungure byo babyiza ndabyihojeje murabona uko biri kose biraho
you're a different person. Nipu kanapu kie muribi 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 muribi. Hanyuma rero urukundo rw'Imana Kristo aramanuka amazi ashira ikitoto kuri ibyo byose muri jewe ngo nje kugikorwa murabona. Hanyuma cyakora ikimaze kumpamwe muyera anshira ahantu hitandukanije na wenyine akagushyiraho ikimenyetso urabona icyo gihe uri wa wundi muntu ntukiri uwo mu isi namba urabona wambaye ukundi ufise umwambaro utandukanye si umwambaro w'inyuma yawe ya singombwa ngo ube udasanzwe kandi atandukanye ikoro rihindukije n'imanza zinini ya oya oya ibyo ntubikore ku mubiri wambare nk'uku umwambaro wa mpemu niwe uhambaye impuzu z'ubugeni zaragushizwe ko mbe uri iki nka Yesu itegereze yaratwikiriwe hanyuma hinduka ukundi hariya imbere yaba impuzu ziwe zirakayangana nk'izuba ehe nguyo Yesu Imana iha ikibanza umwana wayo murabona hanyuma rero Mose araza hanyuma Eliya araza maze Petero avuga ati muraza n'ikintu cyiza kuba ngaha murabona uko umuntu amera ego ego yo ikintu cy'insiga bwenge cyarakoretse ati nimuze duce insago zitatu duce rumwe rwa Mose undi rwa Eliya urundi rwawe kandi imbere y'uko aheza kuvuga Imana yanumishije byose iti nguyu umwana wanje nkunda mu bintu byose nasabye Mose maze ndasokorora ibwirizwa nciye muri Mose ukugororoka guyu guciye mu muhanuzi byose yarabikwije nimumwumvirize ubu ngira mve mu kurubuga nimumwumvirize gusa nimumwumvirize gusa yo mwana we mbega ikintu cyiza hanyuma igihe dukwije ibi bisabwa maze tukuzurza ingeso nziza z'Imana n'ibintu by'Imana rero nk'emugera aramanu kamaza kadushira ku kitoto mu bwami bw'Imana ntimwiganyire abantu bose bazomenya ko mufise ntimuzokenera kuvuga muti yemwe icubero ku Imana ndazi ko ndamufise navuze mu ndimi Imana ishimwe ndazi ko ndamufise natambye muri mpemu rimwe muzokenera kugira ijambo rimwe kubyerekeye abantu bose bazomenya ko mufise ntimwiganyire ko azishingira intahazo reka ngo bimenyekane mu bantu Imana ibahezagire ndanezerewe cyane kuba hamwe namwe iki gitondo kugira iki gihe cyo gufatanya umviriza agashengero kandi nigatoye kandi ntidufise ikibanza gikwiye cyo gushyiramo abantu baza ngaha ntituri idini twizera kandi dufatanya n'amadini yose gusa ngaha kubera mushaka kuza ngaha kandi mwebwe turabakunda kandi dushaka ko idini ryose umuntu wese nizera yuko hariya hari abantu muri ayo madini yose n'abakristo ni bene data n'abashiki bacu muri Kristo rero ku bw'ibyo ntaho twegamiye ntitwokwiyunga n'ikintu na kimwe ntacyo twakora uretse kuba abakristo nk'uko eho wari dekade yahora avuga ati nta cyagezwe dufise atari uko nta bitabo atari bibiliya nta nemera atari kiriko ibyo nibyo murazi mutugendere biratunezereza twizera ubutumwa bwiza bwuzuye agace kose k'ijambo turyizera neza uko riri ntacyo turyongera ko ntacyo turikuraho ntitwongera ko ibintu by'idini ibyo ari byo byose turirire kuko riri gusa n'uko kandi twama tunezerewe no kubakira muraza mubane natwe igihe muri shoboye dushobora gusengera abarwaye twizera ibyo bibiliya itubwira gukora byose turiko dushiburira integeke zanci nyuma maze tukabandaniriza ku mpera y'umuhamagaro w'Imana rero ikindi kintu muremera ko ndakivuga hirya yejo mu gitondo muraza mukibone kuko kurubaho hari yahanze iyerekwa nagize iyerekwa hari hafi isaha zitanu nk'uko umugore wanje hari inyuma abizi canke zitandatu nari navyutse twaravyutse gutegura abana ngo baje kwishuri ibyo bihora bishiki binshikira rimwe na rimwe kandi mwese murabizi abari ngaha mwese ko zitigera zihenda zozo ziratunganye neza murabona ntizigera zihenda rero niyumvira ko noba ndi umuntu ahimbawe nta nkari bwigere mbona nari mpagaze ku zuba izuba kandi nariko mbwira ubutumwa ikoraniro rininiya cyane nshaka gusa kuraba ko bariko barafata amajwi nshaka kuraba gusa ko bariko barafata amajwi ikoraniro rininiya kandi bari bicaye mu ishyamba imishwarara y'izuba yarakayangana kuri bo aha na hariya barironka baronka ijambo kandi nk'uko bisanzwe nama nteba ncererwa cyane mvuga ubutumwa umwanya muniniya rero napfutse ubutumwa umwanya muniniya gushikaho ishengero rigira inzara y'imfungurwa z'umubiri rero baciye hamwe muri bo bararushe barahagurutse barasohoka bajya kurondera imfungurwa batangura
kuja hanze
naciye mvuga nti
ntimugende ntimugende
ndari mfise
intumbero zibiri nashaka gushikako mu butumwa bwanje kandi umwami yari yabumpaye kandi umuvuga butumwa wese arabizi iyo uzi neza ko ari imana yabuguhaye ubufise ishaka ryo kubwira abantu kandi nariko ndavuga ubutumwa sharene n'ingufu zanje zose ndasubira habona murabizi kandi mvuga nti n'ibintu byose bihambaye ibimana iri kwirakora rabibi ihishura ibyiyumviro by'umutima n'ibiki ijambo kandi bikagenda uku rero yo iyaba no kwibutsa ibyo nari kuvuga inico gisomwa cyanjye cyane sindabyibuka murabona ariko nariko ndavuga ubutumwa kandi nariko ndiraba ndiko ndabikora kandi rero igihe nari mpagaze hariya ndaba kandi niraba ndiko mvuga ubutumwa kandi nariko ndavuga ubutumwa kubashaka kubumviriza haheza kanya naravuze murabizi hanyuma ndiyo mbira ndavuga ishimwe navuze nimuraba ibintu biteye igomwe kandi nibi nabiriya uburyo bwonyene ncambo n'abantu batanguye kumera nkabashonje mu mubiri rero bivyampemu ntavyo bari bashibwishaka baca batangura kugenda bamwe muri bo batangura kwigira niyumviriye nibiki bishikiye aba bantu bose rero rero banararavye kandi ngaha harabubakanye bakiri bato bagendagenda ku ruhande rwanjye nariyumviriye ndavuga ndirindira gatoya mugenzi ndindira gatoya uzogaruka kandi igihe ibitutu by'umugoroba bizokamangana murabona navuze ndi uzogaruka ubugira kandi ariko reka ndaguhita intumbero ya mbere ibi bintu byose biva he nakweretse biva he navuze nti ngibi ngaha biri mu ijambo ry'Imana ni kuhora hagize isezerano ryiwe kubera navuze nti mwese nimunshinge ini mushingiri ntahe mushingiri ntahe mushingiri ntahe ibi kwigikorwa cyanjye ari kugumana n'ijambo navuze nti n'ibiki byabashikiye mwese ntimushobora gutahura ijambo mutegerezwa kuritahura bamwe muri bo bavuze bati bagabo ndashaka kuronka ibisuguti n'ibindi nk'ibyo yemwe niyumviriye gusa nti yemwe imana ishimwe namba bashaka ibisuguti bareke bagende kubirondera rero narazungurutseyo ariko mbega murazi igitutu bigiye kugwa mu kanya gatoya ubunyene navuze nti rero iri joro igihe riryakoraniro rizoba ryakoraniye ubugira kandi ndaza gutanga intumbero kuri bo kandi ndaja kubabwira ko ibintu bambonye nkora biri mu ijambo ry'Imana atari mu gitabo kinaka c'ibitabo canke mu idini rinaka biri mu ijambo murabona agace kose kavyo mu ijambo kuko nahawe igikorwa kuri ibyo niyumviriye ntimurazi baraca uwo ari we wese araza kugaruka mu ijoro rero nk'ibi byo nza gukora ndaja gushimikira nshimikire nk'uko murazi ukuntu ndabikora muri ibi bihe by'ishengero n'ibindi mvuga ibyo namaze kuvuga ndaja kubisunikiramwo ku ijambo kandi iki kintu gihambaye intumbero nziza navuze nti kizoba ari igihe ki imana ishimwe hanyuma nabonye ndiko ndaba mutoya rwose maze ndabyumva imande ishimwe nabonye ndiko ndazimanga na gutyo eheraba nari hariya rero hano hari insiguro yavyo murabona ikintu ca mbere nakoze ibintu vyakoretse vyari nshiga bwenge ku bantu byinshi muri byo sinshaka kuvuga ubutumwa bwiza bwuzuye nabera b'imana ariko nshaka kuvuga mu bantu benshi kandi ntushaka na rimwe kubura ku isi cosmos nk'ubutumwa bw'imana iyo ugiye kandi ukavuga nk'uko bose yavuze ati namye yavuze ati nagize indoto haraheze imyaka yuko imana yandugize ishikako maze nkanyiganyiza shikako kubw'icubahiro c'imana navuze nti josefu yari amaze kubikora yemwe yavuze ati ntibari bwanyiganyitswe kuva kuri mudi navuze nti nibyo ndiko ndavuga ku ishengero barya n'abapfuye bagenda barya n'umukungugu gusa ku isi ubu mugwi w'abantu bagerera mu mabarabara bageze bera ibisazira bisize amarangi n'ibiri navuze nti ivyo biri hanze hariya iyo ayo mahuriro ya kera maniniya n'ibindi bazosenyuka kandi bizogwa hariya mu mabarabara navuze nti ariko aravuga ku vyerekeye ishengero ishengero ryabonye uguhishurwa kwa Yesu Kristo kugaragazwa kandi barabimenye nkumbure nta 15 bazova muri Chicago nkumbure nta 10 ururunganwe bazova mu gisagara cyose cya Chicago mbega muri gera mwiyumvira kuri ivyo nkuko vyari bimeze mu gihe cya Noa niko bizoba bimeze mu kuza mu gihe cyo kuza ku mwana w'umuntu aho ubugingo 8 bwarokotse ni bangahe bapfuye muri Sodomu murabona icyo nshaka kuvuga ndatekeranya ko hovamo abo kurushi murabona ariko ishengero ubwaryo ryararonze ukunyigwanyizwa barabimenye baramenye ijambo barabonye ijambo igihe ryambara umubiri kandi bararifa bararifashe rero murabe ivyakanya gatoya ubu kandi ubu butumwa bwa mbere igihe babubona bose biyunze nabwo bavuga bati yo Imana ishimwe yo iyomba noshobora kubona ibi biriya n'ibindi kandi basubira bakugenda nyene nkuko binjiye murabona kandi mwiyumvira bati yemwe sindabizi mbega no kwinjira hehe ninjiriya muri ibi bizobuku kandi nzirukanwa hariya kandi ntacyo nzoronka na hano bene data hari baricara amaze bakavuga bati yemwe nokora ikinamba jewe murabona hariya ntibahagarara igihe kinini yagikwiye kugira ngo bamenye ko ari ijambo ryasezeranywe ririko riragaragazwa murabona kandi baragiye ariko ntimugire ingorane ibi bitutu biri hafi murabona igihe nzosubira ku rubuga muribuka rya joro ry'ubutumwa ryari yari yampaye hari igihe nashirako ibuye mufuruka neza na neza yavuze ati kora igikorwa yavuze ati niwava muri iriyerekwa soma Timoteo wa kabiri kane murazi biri hariya nyene mu ibuye ry'imfuruka haraheze imyaka 33 yavuze ati kora igikorwa cy'umuvugabutumwa rangura neza igikorwa cyawe cy'Imana kuko hazoza igihaho batazokwemera kuvuga kwigisha kuzira ariko kuko amatwi yaba abarya bipfuta kumva kumva ibibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuta kwabo kandi bakitiba matwi bakurikira imigani y'ibinyoma bave mu kuri bakurikira imigani y'ibinyoma namba ibyo bitabaye nyene ijambo kuri ndi ariko mwibuke rero ryacyo rigihe ntari bwigere nsoma vyose imyaka 33 n'iyindi nigishije muri iri shengero nta gihe na kimwe nigeze kure kuja kusumba hariya kandi sinzi impamvu kenshi ndibaza gushika umunsi umwe nabonye aho Yesu yafashe umuzingo maze atangura gusoma kandi yasomye igice cy'ubuvugishwa maze arahagarara cavuga hariya Ikapernaumu yavuze ati kandi uyu munsi ubu buvugishwa burashitse ni kuko atasomye ibisigaye bijanye no kuza kwiwe kwa kabiri murabona kandi hariya narasomye ntabizi narabifashe kandi byari hariya neza imbere yanjye isoterne paines carolina yo mu bumanuko kirya gitondo mpagaze hariya mvugana na Josepho Boze nishimikije uruhande rw'imodoka narabifashe Paula avuze ati jewe abantu bose banteye umugongo nta n'umwe n'umwe turi kumwe dema yarantaye kubwo gukunda igisi ya none kandi ubu ndamura abe kandi umucutsi yarambagije cyane yarambabaje cyane raba ibyo dema ategerezwa kuba yari yumviriye yemwe nabonye Paul avuga ubutumwa bwiza kandi akiza abarwaye none nk'uyu aricaye aba barubwiwa kwegana n'umuganga ruka umwanya wose agiye ajyana n'umuganga umuntu yigisha gukira indwara kuvuye ku mana yemwe naramubonye ahumisha umuntu yavuze ati umwana guhane kandi uzoba impumyi igihe cy'inaka kandi yaretse umucuzi aramwirukana mu gikorane nibaza ko yatakaje ububasha bwiwe bwo guhumisha abantu nta kundi yaratakaje ububasha bwiwe bwo gukiza indwara kuvuye ku Mana Imana yaramuhindutse siniyumvira yuko dema yagiye mu isi kuko dema yari uwo yarazi nk'uyiwe yari uwo mu muryango munini yatunze kandi yashaka kujana na benshi ariko Paulo yagowe mutoya byari biki Imana irareka iminsi yose igikorwa cy'Imana kigashika hariya hanyuma ikacambika igitsibo yararetse Yesu ageraho nimurabaho kandi yashobora kuzura abapfuye kandi yashobora gukora icyo aricyo cyose yashaka hanyuma kareka umusoda w'umuroma akamushikura ubwanwa mu maso yiwe maze akamucumita mu maso amukubita amupfuka mu maso n'igitambara hanyuma avuga ati rero urazi bambwiye ngo uri umuhanuzi bose bari bahagaze hirya no hino bafise amarenga maze bakamukubita mu mutwe bavuga batubu tubwire uwugukubise uwari we yarazi uwamukubise atankeka yarabizi murabona ariko igikorwa ciwe cagira gihabwe igitsibo Chama gishika humenya gusa nibitagira intege nke by'ukuri cyagiye cyarakamanga nyerera Imana igaca icambika igitsibo yo mwana bireke bishike mwana muze twunamika imitwe yacu ndamukunda ndamukunda uko yankunze ubwa mbere ubu ni mu mutazire twagize inyigisho igumye kandi yaguze agakiza kanje ku giti karuvariyo nimuze ubutumwa duhugiriza ibiganza byacu ndaa
Now be in the spirit. I love him. Ndamukunda. Ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere kandi yaguza gakiza kanje kugiti ikaruvario ubu nimuze duhaguruke mukaririmbo kacu gatoye ko guheza turaririmba igice cya mbere turamukanya duhanya iminwe igice cya kabiri tuza kuririmbira imana ni byiza hanyuma rero duca dusezerana ubu reka turirimbe jani izina ry'umwami Yesu umwana w'imibabaro n'akabonge rizokuzanira umunezero maze rikuremeshe rijana huja hose ni izina ryiza pe baryizigire mu isi ni izina ryiza cyane ibyizigiro by'isi mu ijuru rero ubu mwibuke ibireka nsabe mwene data mutoya ngaha nari kumwe nawe mu cumba haheze akanya gatoye mwe mwene data mutoya w'agaciro umumisiyonare wo muri Assemblée aha haruguru mu bugaragwa ndibagiye izina ryiwe ngira ndamusaba dusengere mu guheza mu gihe turirimba iki gice gikurikira jani izina rya Yesu nk'inkinzi ikomeye kuri buri mutego kandi igihe ibigeragezo bigukikije humeka iryo zina ryera mu isengesho ucuraba rero inge na madayimoni ahunga murabona rero mwibuke jana izina rya Yesu nk'inkinzi ikomeye kumburi buri mutego kandi igihe ibigeragezo bigukikije hagarara gusa maze uhumeke iryo zina ryera mu isengesho witegereze ibiba n'ibyiza twese hamwe ubu jana izina rya Yesu nk'inkinzo kuri buri mutego igihe iberaga ibigeragezo biguki uca ukora iki rero humeka gusa iryo zina ryera mu isengesho n'izina ryera n'izina ryiza pe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru byiza urabona umunezero wi mu mwanya muhagaze ngaha ho mperukira mu rusengero ngaha uyu nyina w'umwana guma twenga kandi atunga urutoke umwana uyu mwana yari afise ivyuma ku maguru ehe nguyu ariko yiruka hirya no hino ngaha akina neza uno munsi ivyo si vyiza umwama ashimwe rero itegereze ngaha mukunzi simba hahepfo maze ubereke hirya hariyo ukuntu ushobora kwiruka hirya no hino murabona yo ni izina ryiza rero mwibuke isangira muri iri joro ni izina ryiza pe ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru ni izina ryiza cyane ibyizigiro by'isi n'umunezero wo ubu muze twunamika imitwe yacu kandi ubu mwibuke ibikorane byo muri iyi joro kandi n'iri joro ry'isangira kandi mwese muravyibuka mwebwe muri abakristo turabatumiye kuza maze dusangire hamwe twiteze ibihe byiza cyane umwungere wacu w'agaciro ngaha mwene data Neville hamwe na nibangahe bakunda mwene data Neville nimuvuge muti amina umviriza bene data nimunyumvirize nka nk'umwe mu bungere bishengero ngaha mwumire kumwe mwene data Neville gumana nawe murabona n'umukozi wa kristo gumana nawe bibiliya yavuze iti turushirize gukoranira hamwe uko tubonye wa munsi wegereza muze mubikorane muze twinjire neza maze tugume neza iruhande y'umwungere wacu murabona mugumane neza na